mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo ibibazo n'inyishi igice cya mbere bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham mu gitondo igenekerezo rya 2023 ukwezi k'umunani 1964 i Jeffersonville, Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tugume duhakaza akanya gatoyi gusa mu gihe twunamitse imitwe yacu ku bw'isengesho. Mana data nyin'ubuntu, turagukengurukiye iki gitondo bivuye ibwina mu mitima yacu, kuko ushoboye kandi ushaka kwishyura amasengesho yacu, kandi turasabye ko uca kwakira amashimwe ku byo wamaze kudukorera. Turakurindiranye igishika cishi kandi udufashe iki gitondo, kandi igihe tuca gusohokera mu miryango y'iyi nyubako dushobore kuva ngaha turi umuntu atandukanye n'uwo twari turi igihe twinjira. Mwemu yera ashobore kuduhingura iki gitondo kamere kacu, kandi adukuremwo abayoboke b'ubwami bwawe, kuko tubisa bye mu izina rya Yesu. Amen. Murashobora kwicara. Murantunga gusa kuba natebye gatoyi, ariko nari mfise ibintu bitari bikeya byo gukora, n'abagwaye benshi n'imibonano imbere yuko ninjira muri inyubako. Kandi rero turanezerewe cyane kuba ngaha iki gitondo no kubabona mwese bantu beza, kandi ndashaka gushimira abo bantu baturungikiye ibyo bintu byiza. Kaganuke k'umugore no ku na mwene data yandungiye inkoho yiwe ihiga inyemera umwami amuhezagiye. Yavutse ko ariko arasaza kandi atoshaka gusubira kuyikoresha, kandi yashaka ko ndayironka. Rero ndakenguruka tankeka kubw'ibyo. Mu gihe nzoba nkiriho mwene data, uko nzoshobora kuyikoresha nzoba ndayifise, sinzokwigira ndayishyira mu kiganza cyanjye ntakwiyumvire kandi ntagusengeye. Ubu turi hari ibintu byinshi cyane bitegetswa gukorwa uno munsi. Niyumviriye nkumbure mu gihe nari ngaha ko noronka ibibazo bimwe, kandi ko nomenye ibyari ku mutima w'ishengero ryanje bimwe na bimwe nabikoze atankeka. Narose ibibazo bikwiye bizoshika igihe inganji y'imyaka igihumbi izotangura. Sinari nzi ko hari bingana gutyo byoshobora kuboneka. Narose ijana, kandi hari ijana canke ibirenga byaje iki gitondo. Rero nta na rimwe noshobora kubyishura, ndibaza mu buryo bwiza, kuko kandi ni ibibazo byiza by'ukuri. Rero bimwe muri byo byashobora gusomwa neza mu ikoraniro. Rero murazi nabasabye namba ari byo ntushobora gusigura mu yindi nzira, n'ibibazo by'umuryango, kandi muradutahura. Kandi nanasabye kubona bo mu mugabo n'umugore mu kiganiro cy'umwiherero, ku buryo nshobora kuvugana nabo twiherereye kuri ibyo bintu. Si ibintu bibi, ni ibintu bishobora kurangirizwa mu muryango gusa. Kamere y'umuntu ni ubwoko tu igihe tubamwo n'ibindi bizana ibyo bintu, kandi n'ibibazo bikora ku muryango w'umuntu, kandi bitegerezwa kwishyurwa. Kandi rero nzokora ikintu cyose nshobora kugira ngo ndabyishyure mu buryo bwiza bubaho. Rimwe na rimwe mu kwishyura ibibazo bisa n'ibifata igihe kirekire, kandi sishaka gusimbana kimwe muri ibyo. Nzofata kimwe cyose nitonze uko bishoboka. Rero gusabiri nabitekeye gusa mu isagoshi ngaha ndabyishure, kandi nandika icyanditswe namba ntekerezwa kukigira, hanyuma ndabisunzemwo. Rero nafashe umunsi wose w'ejo n'igice kinini ya akijoro gejo no muri iki gitondo akanya gatoye bumaze guca, kandi rero narose ibirenza inshuro zibiri bibyaje muri iki gitondo. Rero nibaza ko ibyo tuca gukora umwami abishatse, ndaja kwishura gushika aho nshobora kugeza gushika nko ku mutaga, hanyuma ndabasezera, hanyuma ndagaruka kuri uyu mugoroba kugira ngerageze guheza byinshi bishoboka iri joro, maze ndabe namba nshobora kukubiheza. Kandi nkumbure sinja gutegerezwa kubahana, ndabagumye igihe kirekire cyane mu gikorane kinini ya kirekire kimwe, kandi nibaza ko byohaba umwanya wo gusohoka no kuruhuka kuryama gatoyi cyangwa ikintu nk'icyo, no kugaruka namba mubishobora, namba mutabishobora. Yemwe mwene data sotumana, ndibaza ariko arafata ibi kwibande. Mbega biriko birafatwa kwibande, nibyo byiza. Ego bari mu cyumba babifata kwibande, kandi iyi bande nkumbure namba ari byiza. Mwushobora kuronka iyo bande yobikwa, kandi kitwa ibibazo n'inyisho, kuko hariho ibibazo bimwe bigoye by'ukuri ngaha kandi ikintu kinaka byinshi muri ibyo by'imyizerere by'ishengero ubu nifuza ko abantu bamenya ko rimwe na rimwe mu kwishyura ibibazo biragoye bisaba umuntu ubwishi bwo guhagarara ngaha namba munzu urukundo ndabafitiye sinashobora kugaragaza sindarugaragariza n'abana banje ni singaragariza n'urukundo rwanje rwanje ruhebuje ku mugore wanje nk'uko notegerezwa kuko ndahi ndagurika kandi nguma mbandanya gusa ku murongo gororotse hariho ikintu kimwe cyonyine no garagariza urukundo rwanje iyo ni imana mushobora byose kandi ndandayikunda gusa imbere ya byose abandi bantu ndabakunda ariko sishaka kubona sishaka konono ubwo rukundo ndayifitiye itegerezwa kuba uwa mbere kubw'ibyo rero iyo nishura ibibazo byanyu ndabyishura n'urukundo ndabafitiye mu mutima ariko ikintu kimwe imbere yanje igihe cyose ni Yesu Kristo murabona mu buryo byo byishura rimwe na rimwe byoshoboka ko ntekerezwa kwishura byoshobora kuba babaza byoshobora gukwa abura kandi sishaka kuvuga ko bitegerezwa kuba uko ndabyishura mfise intumbero nk'uko navutse Kristo imbere yanje kandi ntekerezwa kwibuka ko ariwe ndantekerezwa kuzo ubibazwa rero urukundo rwanje kwa mbere ni ugwiwe urukundo rwanje kwa kabiri ni ugwanyu mwebwe kandi rero nda ishengero giwe yagutse amaraso giwe bwite kandi by'ukuri arabakunda gusumba uko yanku uko yikunze kuko yarabitangiye muri ikiguzi cy'amaraso yiwe rero ndabifata n'ubwitonzi kandi bivuye ku mutima uko bishoboka ariko rero mu kubikora rimwe na rimwe wiyumvira ati yo yari inkebutso ikaze cyane ndanda byerekeye nibyo guhubuka canke kandi bidaciye ku ruhande ndabikorana nawe mu bwenge bwanje murabona mu kugerageza gukora uko bisigaye bose babona neza ko bitegerezwa kuba uko si iki kintu ucyo aricyo cyose cyose cyo kubabaza canke nta nubwo ariko ni ukugira ngo menye neza ko abantu batahura kandi nizige ko umwe wese azobyakira uko kandi ubu ngaha tubona biri mu byiyumviro byacu kandi mugihe ndababona mwese mukoranye kino gitondo kandi ikintu cyose kiracurikiranye kandi nibaza ko twabonye igugu ry'abantu benshi mu murindi ishengero ishengero rivukanye ryafashe iradiyo canke uburyo bunaka bw'umuhora aho gufatanya ku telefone ibyo ni abantu barenza ko bari muri rya shengero muri iki gitondo niko natahuye mwene data canke uwundi mwene data afise ishengero yutuye canke kandi bisamirana bivuye ngaha bica kuri rya shengero gutyo nimuzohonyorana ku birenge n'ibindi mwutuye ku mpome ubu iri joro umwami abishatse tuzogira turatangura kare mu ijoro nifuza kubaza umwungere ni inama nshingwa bikorwa namba bo dutangure kare gato iri joro kuko abantu bamwe muri bo bari ngaha kandi bafise urugero rurerure rwo gutwara imodoka kandi nifuza gutangura nimi muri buri saha imbere y'igihe iri joro namba twobishobora no kubiheza rero mu neza mu biheza ifunguro ryo kumutaga inyuma y'isaha 12 cyangwa igihe icyo ari cyo cyose yemwe no tangura murabona tuvuge ko mumenyere gutangura isaha imwe n'igice sibyo tube turekambe kuri arutari saha imwe murabona hanyuma rero nk'isaha 2 cyangwa isaha 2 n'igice cyangwa ikintu nk'icyo byobaho umwanya wo gutaha no kwitegurira akazi kejo namba hariho ejo rero umwami abane namwe kandi abahetsagire cyane rwose kandi ndajya kuza harya nyine iki gikorane giheze maze ntore ibi bibazo bindi ngerageze kubyishyura ndabyandika ko gusa ibi bintu bikeya gusa n'ibindi kugira ngo nshobore umuntu asa n'uwibagira ibyanditswe rero iyo ndi mu cyumba niga rero jewe nkunda kubyisunga ahantu hamwe kandi ndabifise ngaha kandi ndabyandika gusa ku gapapuro kandi kubw'ibyo namba biri mu muri kazinduzi ntegerezwa kubitora cyangwa ingene bivugwa cyangwa izina ndabifise byanditse imbere yanjye sintekerezwa kuzana umurundo w'ibitabo n'ibindi ndabifise hariya rero namba ikibazo kitaraba nshimishije rero yemwe aha rero jewe nkumbure nagize ikosa murabona ntegerezwa kuba nakoze ikosa kuko ibi bintu bimeze uko ndabitahura bishoboka kandi nshaka yuko abakozi b'imana bashobora kuba bafise amakoraniro yabo cyangwa ikoraniro ry'ishengero rinaka ryo kumviriza ibi bibazo sishaka yuko ibi namba binyuranye n'inyigisho zanyu z'ikoraniro ryanyu cyanye yuko ikoraniro ritahura neza yuko izi ari inyigisho zacu ngaha mu rusengero sindiko ndagerageza kubahatira iyindi migwi y'abantu nimwe kandi shashaka kuba umukristo mu mutima wanje ku buryo nigisha ibyo nizeye mpagaze ku byo nemera nina Nina birenga ko nzoba ndi umuhemu kuko Kristo kandi ndi injyajya kuri mwebwe kandi ntegerezwa kuguma ndi umwizigirwa kubyo nize yuko ari ukuri kari ko uwundi muntu wese afise uburenganzira bwo gukora nkuko nyene Imana ni umucamanza wacu twese rero imbere yuko dutangura niyumvire yuko novuga kumuhinga kumuhinga mwiza umwe kwibya kaise Paul Boyd beshi muri mwebwe muramutse azanga mu rusengero aheruka kuva Yerusalemu kandi ari mwi hayanishwa kurisha gisi ni umuntu azi cyane ibijanye no kwigisha ibyo bavugishwa kandi ni umuhinga mubya kaise umwe mubambere ni mwene data umu Menoniti yahora kandi yaronse umubatizo wa mwemu yera kandi kubwivyo yahindutse umugenzi wanje wo kuri kandi yamaraba akandi ka ibintu byose navuga bijanye n'ubufugishwa kugira ngo arabe kandi abone namba bishika none ubu aranyandikira ngaha mu gihe ari ngaha muri Amerika ubugira kandi ubu kandi biri kurubaho rw'amatangazo ndibaza muri iki gitondo kandi yandika ngaha ibintu yashize muri kimwe mu binyamakuru cyangwa ikintu kimwe cyangwa ikindi kubijanye n'ubufugishwa budasanzwe kandi avuga ikintu kigira ndibaza yuko ari uko ibyo nabonye haraciye imyaka 33 byerekeye ishishwa rya iterambere bambe ry'ubumenyi kandi uwo ari we wese muri mwe bwa byibuka murafise aho byanditse ndabifise mu bitabo byanje kandi ibintu byose umwami yavuze ambarira ndabyandika ibifise iki kinini ya cyanye ikintu nshobora kuba arira abantu kandi niyumviriye muri gitondo imbere yuko dutangura ibi ubusi ubutumwa ariko turi ngango twicarane ngo umwe wese yigire ku uwundi kiri ku mutima ukiri ku mutima yacu reka ibi bintu reka ibintu tubidadanure rero mu gihe twamaze guca mu bihe by'ishengero n'ibindi nizera yuko ari byiza ko duhagarara akubwikirane kimwe cyangwa bibiri maze dusuzume tumenye kiri ku mitima y'abantu maze rero tubadanirize aho murabona hanyuma tubisubire ko bugira kandi rumurukurikirane rw'ibikorane umwami abigombye shaka kugira ibyo ngaha mu rusengero imbere y'urukurikirane rurerure rw'ibikorane murazi ibyo shaka kuvuga kukubisa n'ibyigwa bitandukanye kandi mbandanya ngenda gusa gushika aho azoza kubwanje cyanye nkaja guhura nawe ku kimwe muri ibyo murabona boyboard yanditse ngaha ibijanye na bijya bintu indwi nabonye mu 1933 byategerezwa gushika kandi abikurikiranira hafi cyanye mu buryo bw'ubuhinga uko ashoboye kuko ni umuhinga mu bya kahise kandi arabiraba neza na neza ibyo muvuga kandi yabonye ibyo bintu yabwiwe haraciye imyaka myinshi ibijanye n'ingene Mussolini n'ibyahavuye bimushikira na Hitler n'ibyahavuye bimushikira n'ingene ubukomunista bwofashe byose ubu Fasistani n'ibindi byose n'ingene umuronga wa Sigfried wo kubatswe n'ingene abanyamerika bo kubiswe hariya kandi nibo kwigira babyemeye na rimwe gushitsa ubuvuba haciye imyaka ibiri kandi bafise amafoto y'abadagi yaho bari batsimbataye hariya kandi barakubiswe by'ukuri bakunze batakaje ingabo zabo zose hafi hajya nyine n'ibyo bintu byose byakozwe hanyuma rero havuzwe kandi ngo kandi bizoshika imbere yuko igeciyezo gishika yuko imidugi tofata ishusho y'irigi ise n'irigi kurushiza kandi nabo umuryango umwe w'abanyamerika ugendera mu ibarabara rikuru mu muduga wa bari bicaye barabana kandi bafise ameza ahantu hasa naho bakina dame cyangwa amakarata kandi navora yari muri uwo muduga kandi yari itwa we n'inkomezi runaka tavora ni bangahe bibuka ndabivugishwa murabona bari ngaha rero mwihanishwa kurisha gisi baza bafise uwo muduga ku isoko ngahari ubu iragurishwa ishyirahamwe rimwe rinini yaryafashwemwo ivyinshi kandi uwo muduga ngiyo Paul Boyd yibutse bwa buvugishwa araba mu gitabo ciwe ivyo nari naravuze maze afata ifoto hariya none ngiyo neza na neza mu ishusho y'irigi ifise intebe zibiri zo kwicarako uko nk'intebe zibiri zo kwicarako uko n'imeza hagati yo gukinira kwa makarata n'ibindi neza na neza ijambo ry'Imana n'iry'ukuri neza na neza ivyo byari mu 1933 ivyo vyobayereka turaba ivyo vyobaye ibiki haci imyaka 33 sivyo ubu ni 34 ego 33 ego haci imyaka 31 haciye imyaka 31 umwami yarabimbariye none ngibi kandi ishyirahamwe riri ngaha ryamaze kuzitumako kandi kandi amashyirahamwe y'amakamyo n'ibindi ariko araronka amakamyo ameze nk'ayo bashobora kuyigenzura neza neza bibereye ku byicaro byabo nkuko ntibi nakenewe yuko baba bafise umushoferi muri yo none ngiyo yaramaze gukogwa yose kandi ngiyo miduga rero biri kurubaho kw'amatangazo inyuma kandi mushobora gusoma ubuvugishwa no kubona gusa ingene Imana ari yukuri ingene ijambo ryayo yavuze ati ijuru nisubizova ariko ijambo ryanje ntirizonanirwa Murabe gusahara ciye imyaka 33 murazi uko bwoko bw'umutuka wo mu 1931 canke ico byari byose bwose ubusa yosa n'ikintu ca kera cane bwavuga buti izosa gusa n'irigihinduke nyirigi atankeka nta muntu ari ngandi baza ariho uyu munsi canke ari hagati yacu yabyumvise mbivuga Ni mwara nyumvise ngenda ndabivuga uko imyaka igenda ariko ego n'uyu mugore yicaye ngaha rero muka Wilson sinakubonye hariya uri bukaje ivyo byashika ni gihe yakira indwara yishwe n'igitutu uwo mugore umugabo wiwe n'umukobwa wiwe baraje kunsaba ngonje kumusengera gushikaho yava maraso gushikaho mu mfuruka hari hutsuye imisego n'ibindi yari yaviriye kamaraso kandi umuganga yavuze ati nta buryo buriho bwo gutuma ushobora kuguma uri muzima kandi na Yari ko agerageza ku mbwira ikintu kimwe mbere yuko apfa kandi amaraso akavirirana ku burengeti n'amashuka aho ya yari hari yegeye yagerageje gukorora kandi namukuye muri ico gitanda ndamujana mu ruzi rukanye ngaha kandi amazi akanye gose maze ndamubatiza mu izina rya Yesu Kristo kandi ubu haciye imyaka 33 none nguyu aricaye uyu munsi aracareho mu gihe abana baniniya bafise amagara meza benshi muri bo bapfuye ka ngaho ubuntu butangaje ingene indirimbo iryoshe bwa kijije umutindi nkanje ivyo vyerekana neza ingene bitegerezwa gushika neza na neza igihe ari ni kuhoraho agize ego nivyo mushikanje ego umugenzi abagore navutse ko abagore bashobora kuba ibitabanga mu rero murazi ngene bambara mu myaka 33 heze naravutse ko bazoba ibitabanga gushika aho bazogenda mu nzira n'impuzu gusa zimeze nkizo munsi kandi navuze nti hanyuma kizoshika niko bazoba bateye isoni gushika aho bambara ikintu gisa nibabi by'umusukoni narabibonye kandi barazifise kandi nizo bambara gusa ubutabanga bw'abagore bushobora kumanuka gose no gutesha gaciro ntidushobora kuja munsi y'ubu nushobora gukora nabi kurusha ari kwihere zo murabona nibazokwigira bambara ubusa gose oya ba narabwiye ubutumwa abantu abagore 10,000 batambaye impunzu murabona abasore n'inkumi na bose ariko ntibazi uko bari gusa ningene abagore bigenza uyu munsi nariko mvugana irindi joro na bamwe mu bagenzi banje twari hejuru hariya mu misozi n'umugore akiri muto nari na arasenge umwana wewe yari afise intandara kandi uyo mwana yarakize kandi umujyango muto ya akenye n'umurima mutoyi witabi ha hirya no hino y'inzu kandi n'ibyumba bibiri n'abana indwi canke umunani uwo mugore akoresha yo mana we ishoka nini hanze hari yasatura inkwi n'ibindi none no kubagara imirima no kubika ibintu mu kibikopo kandi nararabye uwo mugore agowe yambara ikanzu nyene umwaka canke ibiri kandi itabutse hose n'ikintu cyose kandi nagerageje kurondera zimwe mu makanzu ya meda no muzanira mu ndwe iza kandi twabonye duhagaze hari yajewe na bene data ko uwo mugore yonsa umwana wiwe yakuye gusa ibere giwe mwimwi kanzu yiwe hanyuma atangura konsa umwana wiwe kandi byari bitangaje akanya gatoya uko niko mawe yanyonkeje ni neza na neza uko ndubaho umugore nk'uwo kurusha uko nubaha bamwe muri abo bagore bambara isi kugira biyerekane ntibasa n'abantu bafise intombero mu gukora ivyo usambanye kutubaha Imana umugore yambara impuzu nyinshi kandi agerageza kugira ngo hase n'ikintu atari cyo jewe yemwe abagore ntibari uko ni ibintu bimwe bya hori wodo kandi mwemu ya satani ija muri abo bagore ngo igerageze ibatume kwegera umugabo mu ukwifuza amabere y'umugore yayahawe ngo yose umwana wiwe ni neza na neza uko uwo mugore ari mu murongo w'aba
wa watagetsweho ndio bahatani byo kumugore nkuwo kuko ya niko nyina yamureze niko ntibigera barazwa ishinganije umwana yonkejwe no kugishusho cha mudana mubona kandi yaba abantu bashobora kubona gusa byimviro byabo bimeze kujya ho baye ubudasariko iyo musose kandi nkombore wambare buye itaburiya cyane nibindi bintu hanyuma wongera ko isi ndiri ya nibindi ibyo bisanu ukutuba haimana hanyuma bigatuma abagabo mbega murataura ko ari mwemu ya satani iri muri mwebwe rero ntugashake gukora ibyo mushikanje ntugakore ibyo ni ugu sigwa kwa Hollywood kandi ni umutego uwa mugwanizi iyo ukoze ibyo mutu mutuma abagabo babiyumvira nabi kandi giye mukoze ibyo rero muba mukoze cyacu musambanye no mugabo kuko ubwa wiyerekane wiyerekanye muri ubwo buryo kuriwe mushobora guhindura ko uremwe ariko gusaguma uko imana yakugize murabona ntuge ntugerageze kwigira ikintu utari usaguma uri umuntu ibyo ubiteye ubwoba yemwe mwumve ko byishiye nibazo by'umuntu kanaka data watwese turagushimiye uyu munsi kubwa Yesu Kristo no kugoroka ku jambo nkuko ndakubona ushitsa amajambo neza cyane bituma dushiritsa kuyemeza kugumana n'ukuri kubura ijambo ry'ukuri ku bw'ibyo ndasenze data ko uduheza agira iki gitondo abantu bigikundiro kandi turazi uko ibandi zogenda hanu henshi bazokumva ukugukebura kwaba SCC ntibyari byategura z'umutima wanje byanje mu byumviro byanje kandi ndize ko washaka ko ndabivuga kandi nabivuze kandi ubu byaheze kandi neza neza nibyo nize kandi nizigiye ko washatse ko mvuga reka umugore wese azokumva ibi mu bihugu no hirya no hino mu mahanga no kwisa zokwazo ukwitera isoni hanyuma abone ibishika hanyuma rero yambare nk'umugore ntagira icyacu ubusambanyi kiremwa cyiza cy'igiti ukundiro uyico batanze igihe cy'umugabo kuba muri ubwo buryo bwo kwega ibyiyumviro byiwe bigaruke kuri we abo babiri bashobore kuba umwe kuko yavuye mu ngabo mu mugabo ndasenze mana ngo uwo mugore atahure ko byiza bwiwe nuko ari yagenewe gusa umugabo wiwe biturose data turasabye ngo udufashe rero mu gihe tugerageza gusobanura ibi bibazo nidushoboye ibi bintu ariko reka mwemu ahamba yatse mwami niwe aduhe aduhagije kandi ashobore kwishyura ibibazo mu mitima myinshi turagushimiye ko waduhaye ibihe byishengero n'udushashara nayo Yesu ingene wabanye natwe ibi bintu bikuru bihambaye mwami tubona igihe cyerezo kiri hafi ubu nibajije ko byari byiza cyane ko byabaye byiza kubwi mwami bwawe kubw'ubwami bwawe ko nogenzura abantu kenshi mu gusobanura imwe mu kandi ndabona ibintu byinshi bitandukanye kandi ntushobora kwibanda kuri kimwe muri ibyo rero niyumviriye ko ndabareka gusa bandike ibyo biyumvira mu mitima yabo kandi rero ntushobora kuvuga ibyiyumviro byabo bivuye ku rupapuro banditse ko hanyuma rero ukaduha inyishu ryayo tura kwindiriye mwami ngwini imbere yacu mwami kandi ugenda gende mu nzira kandi ukorane n'umwe wese bijanye n'ubugombe bwacu bigusabye mu izina rya Yesu Kristo amen teri nana nagize mbega ibyo birasubiriye hariya ku nakoze mbega bihagarika gufata ku ibaba birahagarika gufata ku ibande cyanye ikintu kinaka ntangorane na hakoze nk'ikiganza cyanje sinari ndabizi rero nk'uko nsubiye kubivuga ubu mu gihe dutanguye kuri abo bakoze ibimana cyanye abantu bari mu bice bitandukanye by'igihugu cyanye abazokumva ibande muri ibande imeze neza ibi ni ibibazo biri ku umutima w'abantu bo ngakuri ibishengero aho tudafise idini ni ugufatanya gusa kandi nizige ko izo tunganya ibyiyumviro byacu uko tuzomenya icyo dukwiye gukora n'ukuntu dutegerezwa kubaho neza gusumba ibibazo byacu bimeze bimaze kwishyurwa ndazi kubisoma gusa wari umuhezangiro kuri Jehovu nabishyize ngaha gusa bigerekeranye kandi ndaja gucunga kandi nk'iminota itanu ibura isaha zitandatu ndabasezera kandi rero mugaruke kuri uyu muhingamo isaha cumi na zibiri n'igice ikibazo cya mbere mfise nibaza ko hari ibibazo bitanu mu mirongo umwe byanditswe ku mashini ku rupapuro rw'umuhondo ibi bisigura iki Matayo 24 ku murongo wa 19 ariko muri iyo misi abazoba batwaye inda n'abonsa bazohona ibara mu buryo butangaje sinari ndabizi ko nari ngiye kuvuga ibi kuri uwo mugore none ehe ni muri iki gihe ni ikibazo cya mbere rero Matayo 24 ku murongo wa 19 Yesu yari yabajijwe ibibazo bitatu muri ibi bibazo byari ni ryari igihe hatazoba ibuye rigeretse kuri indi kandi ni ikihe kimenyetso cy'ukutuka kumuhera w'isi kandi kandi n'ibibazo bitatu bitandukanye ya yabajijwe kandi yatishye mu buryo butatu butandukanye Yesu ikibazo cyose ni gari hazoba kwawe kizoba ikihe kandi ni ikihe kimenyetso cy'umuhero w'isi kandi azishyura mu buryo butatu butandukanye ababwira ryari igihe kizoza aho atabuye rizoba rigeretse ku rindi ni ikimenyetso cy'ukutuka kwiwe hanyuma rero ku muhero w'isi kandi kenshi utitegereje neza rero ukuntu yishyura murabona uzobivanga byose kandi ubishyire byose mu mwanya umwe kandi rero uzozazanirwa gusa ubu sishaka gusuzugura bene data b'abaveni si bashyira ibi uko nyine muri kazo kwinjira muri icyo cyigwa cy'umunsi w'indwi ko muze muse musenge kandi kugira ngo uruhungo rwanyu niruze rube mu gihe cy'urushana kandi ku munsi w'isabato murabona baracubahiriza isabato si ugutera ibuye abo bene data nibyo bari ubukristo gukora ibyo ariko ni mu buryo gusa bwo kubigorora murabona isi y'abakristo yo ukoranira hamwe gute imbere mu nyubako kandi inyubako zitugurugwa kandi zukagwa nk'uko zari imeze icyo gihe murabona itandukaniro ryoba iriye ko namba hari umuntu hari mu rushana cyanye mucika abantu baba ahantu hashushe murabona byari bya Isirayeli yonyine n'icyo gihe aho hatazosigara ibuye rigeretse ku rindi ariko muri iyo minsi abazoba batwaye inda na bose abazobona ibara kubera umugore ari kumwe n'umwana murabona byomugora kwiruka nabo bose abana babo kubatwara kuko bategetswa kuva Yerusalemu mu gisagara baja mu baje mu sozi yiyuda kandi ubu noshobora kuguma gusa kuri icyo ikintu kimwe hariya kugira ngo ndabigaragaze neza ariko ngiye gusa guca ku masonga ashobore gushika aho abantu batahura hanyuma rero nje kukibaza kukibazo gikurikira rero Yesu yabwiye ko bo ariko nimwabone Yesu rero mwakigijwe n'ibitero rero uzoba ari mu murima ntazosubire mu gisagara gutora umutama nawe we gukura ikintu na kimwe mu nzu yiwe ntimuzosubire mu gisagara na gato ariko muzo wungiye udaya kuko icyo gihe hazoba igihe cy'amakuba kitigeze kuba kiba kuva isi itangwe kandi ibyo byose byashyitse igihe Titus umuje nerari w'umuromani yakikuze Yesu rero yaturiye igisagara kandi hari gusa kandi yisha abantu gushika aho amaraso yabo asohokera mu nzu imaze atembera mu muma abarabara yaraha kikuje sinzi gusha igitigiri cy'imyaka byamaze yafashe gusa ingabo ziwe maze araza kandi ashinga ibirindiro akikuza igisagara kandi n'abantu abagore abateka abana babo maze bakabajya bajya ibishishwa by'ibiti byatsi byo hasi ibyo byaruko bansi jambo ibyo nibyo byabiteye kandi rero abo barose ijambo nk'uko Josephus umuhinga wa kahise akomeye yandika yabise abajya abantu yavuze ko bajya umubiri w'umuntu yitwa Yesu w'i Nazareti uwo Pilato yabanze kandi baje mu ijoro maze biba umubiri wiwe kandi aba bantu barawujyanye maze bawucamwo ibice kandi barawujya bafata ingabo yera murabona ntibari babizi yo yari inkuru gusa yakwiragiye nk'ibyo bafise uno munsi kuri twebwe n'abandi bakristo murabona bavuga ibyo bintu ariko rero abo bantu bari impamvu muze musenge kandi kugira ngo uruhungo rwanyu niruze rube mu gihe cy'urushana yudaya yari yuzuye sheregi murabona noheli ni gute yesu yavukiye hariya rero muri iyo misozi yuzuye sheregi muze musenge kandi kugira ngo uruhungo rwanyu niruze rube mu gihe cy'urushana cyanye ku munsi w'isabato murabona kuko ku munsi w'isabato amarembo yaba yugaye kandi bari gufatwa neza mu ntego wabo umutego wabo namba Titus yagiye hariya kukukuwa gatanu kumuhingamo bakikujwe hariya ku isabato kuko imiryango yari yugaye amarembo yari yugaye ku isabato kandi niyugurwa nta ruja n'uruza rwari muri icyo gisagara ku munsi w'isabato none ubu murabona ibyashyitse rero yavuze ati ariko muri iyi minsi abazoba batwaye inda na bose bazobona ibara murabona kuko guhunga no kwiruka kandi bijyanye na kahise nta n'umwe muri bo yizeye yesu kandi yizeye ijambo batari barindiriye ko bishika rero barahunze kandi bavuye Yerusalemu bajya Yudaya kandi bakikije ubuzima bwabo kandi nta n'umwe muri bo kuko bari bagabishijwe n'umwungere wabo kandi barindiriye iyo saha ko iza igihe bumva ko Titus ariko araza baragiye banyaza amagara yabo kandi basotse igisaga rero iki kindi ikibazo gikurikira Matayo 24 ku murongo wa 24 kuko hazokwanduka bigira bavugishwa n'Imana nabigira Kristo n'abantu z'ibinyoma kandi bazokwerekana ibimenyetso bihambaye n'ibitangaza tuzamenya gute hazokwanduka muri ibyo rero muri ko murabaza mumanuka mu kindi gihe murabona kwanduka kwanduka abigira Kristo anabigira bavugishwa kwa ni imana wigira Kristo ni uwasizwe n'ikinyoma kuko Kristo ni uwasizwe nibangaye batsi yuko Kristo bisiguru wasizwe hazoba basizwe ibinyoma kandi bazokwita bavugishwa ni imana ariko muzobamenya gute kubye jambo uko niko muzobamenya kubye jambo nimba bari mukuri tuzobamenya gute kuzoba kubye jambo namba bari nimba bavuga yuko bafise ijambo hanyuma rero bakakana ijambo rero nacyo bitwaye ico bakora bashobora gukitsa abagwayi bagahumura amaso yi mumye hanyuma baga hakani jambo nguma kure yicu nura bicwari cyo ugumana ni jambo utarafite ikintu murabona kuko kenshi narabonye uburozi n'ibintu bitandukanye bikoreka munsi munsi y'ugukiza indwara hano hari cyane mwene data Stanley Jackson mushiki wacu Jackson kino gitondo ava muri Afrika y'epfo yashoboye guhagarara no gufata icyo cigwa no ukubabwiza ukuri ku bintu bimwe kuri ibyo hari ya epfo kuko by'ukuri abantu ubanza kubikubi igirwa mana hanyuma bagakira murabona kuki gusa nkuko muhinga Hegren yankariye kuko navutse ko umugwaniza adashobora gukiza kandi yavuze ati umuntu ahagarara imbere y'abantu benshi nkuko ubikora kandi teolojia ntoya nkiyo yavuze ati kuvuga yuko umugwaniza atukiza yavuze ati dufise umugore hafi umukibano cyacu yambara gatambara kandi acahariya kandi abantu baza hirya no hino yiwe kandi bategetswa gushira amabere mu amahera muri ako gatambara rero aratsi aratsirika kuri abo bantu maze agakura umushatsi ku mutwe we agakura ma arasomumi itsi yabo hanyuma ka yashiramu uko umushatsi maze akayata inyuma yiwe kandi iyo araze inyuma indwara icyayisubira ku bantu kandi aravuga ati ibice 30 byabo birakira hanyuma uvuga ko satana atokiza nanje niyumviriye nti yemwe namusubije kete navuze nti mugenzi navuze nti birantangaje ko mwigisha ahagarariye kaminuza yaba ruteri yoshira teolojia yiwe hejuru y'ubumenyi mu gishingo cy'ijambo ry'imana urabona ijambo ry'imana rivuga yuko satana atoshobora kwirukana satani ibyo birahagije yesu niko yavuze nimba satana avuga ati rero birashoboka ko utangara ukuntu bantu bakizwa biciye kuri ibyo uwo mupfumu ni ukubera abo bantu biyumvira yuko bigiye ba abagiye kumana biciye muri uwo mupfuma kandi ugukira indwara kuvana no kwizera suko wewe uri umugorotsi ukuntu uri umuntu mwiza ukuntu ufata icyagezwe cyanye cyo ari cyo cyose kijya bivana no kwizera gusa byose bishobokera uwizera murabona ntibivana n'ukuntu uri mwiza narabonye abamaraya baza ahavugirwa ubutumwa hanyuma bagakira hanyene n'umugore w'umugorotsi arapfa ahavugirwa ubutumwa hanyuma akakubura by'ukuri bivana n'ukwizera nimba ushobora kwizera nibivana n'umugorotsi bwawe raba ngaha mu bafaransa aho bo bagenda kukaburi k'uwo mugore bahinjira ku ntebe zo gusunikira ko abagwayi hanyuma bakasoka batambuka kubwo ubukorikori bweruye n'ibintu by'imitsimo no gusenga umuntu yapfuye murabona kandi barakinzwa atakabuza kuko bo biyumvira yuko baja kumana rero si ukubwo gusuzugura abakatolika ndasuzugura ugukora kw'abakatolika nkuko ugusabye uku durikira ugukora kw'abaporo murabona bino bintu byose rero abakozi b'imana ndazi ko rino ryinjira ibyina ariko ndiko ndishyura ibibazo nanjye shaka mu bitahure murabona ndababwiye ukuri kuvuye ku mutima wanjye Kristo ari imbere uko nzi murabona nuko gukora kw'amadini ivyo myizerere yaboheye abantu hamwe nk'abantu baja kwiyunga na metodisi batise peseriano pantekoti katolika nabo biyumvira ko begera imana ariko baca guca gusa mu gukora kw'idini imana rimwe na rimwe ibyo iratuba igakora indwara zabo muri bo biciye mu bigirwa mana yemwe hariya muba hatonti mu bo muri Afrika baronka gukira indwara ku bigirwa mana n'ibindi murabona ariko bo biyumvira ko begera imana wibaza ko umubikira wa mukatolika agenda maze agafatanya n'umugwi w'abikira b'akatolika kuko ashaka kuba umugore mubi yifatanya n'umugwi w'abikira kuko ashaka kuba umugore mwiza umugabo uwo ari we wese ntagenda kwifatanya anishengero katolika kugira abe umugabo mubi we agenda hajya no kwifatanya nabo kugira abe umuntu mwiza n'uvuguti rero ivyo nibiki nabo ubajya canye bajya bahindi bo mu buhindi canye mu hindu niyafatanya n'imwe terere ya hapsimu kugira ngo abe umuntu mubi igihe ninjiye mu rusengero kwa rw'imyizerere y'aba jansan aho nabazwa ibibazo n'umuheretsi nka papa icaye kuri kuri musego munini ya amaguru yiwe yanyuranya afata amano yiwe kandi akarorero kanakaho we yandika ibisa n'ibyanditswe bya zabu 23 ku maso yiwe hejuru ku gice cy'icumu ukitarenga akitarenga ibirometero bitandatu rero nibishoboka na gato ku byumviro by'umuntu kwandika ibyo nawe yabicapa yabicapisha amaso yiwe asanzwe kandi yari umuntu w'imyaka 40 cyane irenga murabona ego by'ukuri muri mwebwe mubanga murumva gusa kubijanye na metodiste batiste psn bisaba kugenda hari hanze mu missionari gihe kimwe muronye ibintu bimugurura amaso yanyu murabona rero wiyumvira ko aho bashiki bacu bose bicaye hajya abo ntibashobora na gato ntibashobora guteka ntibashobora kurya bibasaba gusezerera ikintu cyose baronka bano barikorera imikubuzo mitoyi mu maboko yabo ugukubura ubunyegeri n'ibindi mwibarabara kuko bizera yuko ubugingo bw'abapfuye buza no kwinjira mu bikoko birashoboka ko bohonyora bene wabo nibo bohonyora ubunyegeri no kwica isazi cyanye icyo aricyo cyose kijya ntibashobora gushusha imbuga itabakoresheje mukubaga urutoke kugira bice udukoko bareka uwo muntu afe ntibice udukoko twindwara byoshika tukaba ari bamwe muri bene wabo bagarutse murabona ubandanya kuba mwiza kandi mwiza kandi mwiza amaherezo ucika umuntu mwiza cyane no kubandanya nk'uko gushika ube imana kubandanya gusa no kubandanya no kubandanya izunguruka irushiriza kuba nziza cyane rero ntibakora ibyo kugira ngo babe abantu babi babikorana ukuri ariko murabona inzira akanaka iboneka nk'iyigororotse imbere y'umuntu ariko hari ikintu kimwe bagenzi nzinda babwire nk'abantu muri kino gitondo kuri ibi ni ijambo ry'Imana rero muri nzira yuko Yesu Kristo ari iryo jambo kandi ko iryo jambo rya yiyambitse umubiri hagati yacu rishyitsa ibyo neza yavutse ko azokora muri kino gihe n'ibyo rero nuko muzobamenya atari kubwo ishengero ryabo cyanye kubwa nemera yabo cyanye kubw'ikimenyetso cyabo cyanye kubw'amadini yabo cyanye kubw'ugukira indwara uko ariko kose cyanye kubw'ikintu na kimwe ariko muzobamenya kubw'ijambo murabona igice cy'amajyambere 38 Matayo 24 ku 36 igikurikira avuga ku byerekeye mu mete ahantu kanaka hamwe no mu bugaragwa ibyo babisigura iki ibyo bisigura ko hazoba antikristo imwe mu mbi n'ibindi bintu ku none ni iki anti ni ukugwanya nibyo byaremwe nyene bizogwanya ijambo kandi bazoba bari mu bugaragwa no mu byumba atihishije rero yavuze ati nimuzo ubikurikire igira akure y'ibyo murabona rero ikibazo cya kane igice cya 39 Matayo 24 ku 28 uyu muntu yomanuka hano agerageje kunyarutsa nibabishitse ko umukono ego barabikoze ndabasabye mbabazi sinza kuvuga amazina yabo kubera ko bidakenewe murabona Matayo 24 ku 28 aho umutimba uri hose niho inkukuma zizokorana ninde ari umutimba kandi nibande bari inkukuma rero ni ikibazo cyiza nta kibazo kuri ibyo umutimba ni iki umutimba nicyo inkukuma ijya rero inkukuma ifatwa muri bibiliya nk'umuhanuzi ni inkukuma imana yonyine yiyitwa inkukuma rero turi ibyana by'inkukuma abitsera murabona rero ni umutimba uyu we bajya ijambo aho ijambo riri hose kamere kukuri kinyoni kai kari yerekana murabona inguko mishaka inyama shashi tegezwa kuronga inyama yayo shasha sisi igisiga murabona ni inguko mamu nimushobora kuya ibintu by'amadini itegezwa kuronga imbyatsi inguko mani inyama shasha tari ibyo mose yakoza tari byo umuntu wari we wese yakoza tari ibyo senkef next ikinex carvency ariko muri kano kanya nyene inyama yishwe ku bwa kino gihe kandi ni gice cyakristo cyavuye cyapfuye kugira ngo rino jambo gemezwe nibyo ita murabitahura murabona murabona atari byo noba yakoze ibyo mose yakoze ni uturero turabona kandi turasoma ibyo bakoze ariko uri nibyo yasezeranye gukora ubu yari jambo hariya yari umutimba w'ico gege cyacu cha westreka cyari umutimba w'ico gege cyacu teri cyari umutimba w'ico gege ariko nibya nitsagaruka kuri ibyo byaramaze kwandura ibyasigaye bitegerezwa kuba byaraturiwe igisangira gera nimubirekere aba aburunganwe rutokurikira bibiri yivuga yuko igihe ufise ingaburo yera ibisigaye ntubireke ngo ubishike mu gito mu gitondo biturire rero isunge ibyo oya mugenzi dufise ifungurwa zishashe uyu munsi jambo ry'imana ryasezeranye ku bw'ikigeri garagara muri iki gihe aho yikuma ziri niho umubyimba uri dushobora kumara umwanya muremure kuri ibyo ariko ndazi neza ko mutahura ibyo nashatse kuvuga nibyo ikibazo cya gatanu igice cy'amajana 248 igice cy'amajana 240 mbega umugeni azokoranira ahantu hamwe mu gihe kizamugwa kandi azoba ari mu burengero oya ntibikenewe kaba ahari yego umugeni azokoranira ahantu hamwe nibyo ariko si imbere y'inzuka murabona kuko twebwe abakiri bazima kandi dusokwama kugeza ukukutsa kugeza kukutsa k'umwana abanyefeso cyangwa abitesalonike ba kabiri igice cya gatanu ndibaza ko ari byo twebwe abakiriho kandi tuzokwama kugeza kukuza k'umwami ntituzo ubuza cyane ntituzo bibutsa gushika abazoba basinziriye mu isi yose kuko imburi y'imana izovuga kandi abapfiriye muri kristo bazotsuka kandi tuzoca tuzamugwa hamwe nabo kugira ngo tubonane n'umwami muri mu kirere rero ku bw'ibyo umugeni azoba ari hamwe igihe azoca guhura n'umwami murabona bizobera rimwe ariko ibyo ntibisigura neza neza ko turi ko bategerezwa kuba bose bice hamwe mu kibanza kimwe nk'uku ukubera ko umugeni asinziriye mu mukungugu w'isi mu isi yose mu bice by'uburaruko nibyo hagati kuva mu buseruko gushika mu burengero kuva mu buraruko gushika mu bumanuko yesu yavuze ati igihe umwana w'umuntu azoserukira kubera iki yavuze ati bizoba nk'umucyo ukayanganira iburasirazuba ukabonekera iyo rirengera byose hamwe azoba izuka izamugwa kandi bizoba abihetse kandi imbere yuko ibyo bijya guha guhura nawe nimwitegereze ubwenge bw'umwami rero tuvuge nka karore tuvutse kuri ibi mvutse ibi n'ibyumviro by'ubu ununtu kwizera ijambo aho mvuga nitwebwe ndifatanije namwe mwese kandi n'umubiri wose wa kristo ku isi yose ndanarabyizera iyo mvuze twebwe rero mbamba ashaka kuvuga ku bw'ubuntu ndizera ibyo ku bwo ukwizera ndabyizeye ku bw'ubuntu bwiwe ko tuzoba turi muri abo bantu bazozamugwa rero ikintu cya mbere kiba ibyo iyo tuzuba abazuba bakiriho abazuba uguma gusukutsuka niko kuzotangura kuzuka kw'abazuba basinziriye azuba igihe cy'uku ukanguka kandi abo basinziriye mukungugu ubu atari basinziriye mu cya kuko bazobandanya basinziriye ntibazokwikangura imbere y'imyaka igihumbi ariko abazuba basinziriye mu mukungugu nibo bazokugwa bazokangurwa ubwa mbere kandi bayi imibiri ibora izokwambara kutabora mu kuzamukwa k'ubuntu bw'ubwami hanyuma tuzokoranira hamwe twese kandi mu gihe batotangura kuja hamwe rero twebwe abazuba bakiriho kandi tuzogumaho tuzohindurwa iyi mibiri ipfa ntizobona urupfu ariko mu kanya isasi hazoba muguhanagurwa kuri twebwe kandi muzoca muhindurwa mwarahindutse nk'uko aburahamu yari umutama ahinduka umuyabaga w'umukecuru ahinduka umupfasoni akiri muto imbega uku guhindurwa n'ingoga ni ukwahe kandi nyuma yaho gateye mwebwe mutembera nyinshi yumviro rero murashobora kubona bamaze kutsuka yo mbega igihe hanyuma tuzoca hamwe nabo tuce tujanwa nabo guhura n'umwami mu kirere ntibikenewe nimba nyo korome wawe ya yahambwe ibumanuko bwa kentu kunimba azozamurirwa muri indiana canke yahambwe muri indiana azotegerezwa gutwagwa ibumanuko bwa kentu kaho yoba ari hose bapfiriye mu kiyaga bazozamugwa mu kiyaga bapfiriye muri iki kizinga kandi bakaribwa n'intambwe abate nabaterewe mwitame ry'umuriro kandi ntihasigare gufa na rimwe canke umukungugu batotsuka kandi namba bari iroma canke mu kibuga cy'iroma canke namba bari mu mashamba yo mu bumanuko canke mu bice bikanye byo muraruko batotsuka mu bavuye maze ba hindutse bibajanwe inyuma batoba bakiriho batohindurwa mukanye sase nkaho gukubita urugwayi kandi batotsamurikwa hamwe raba umasionale bafiriyariya mu bibuga byo muri Afrika ni mu barari bafiriyariya mu bice bikanye byo mu buraruko raba bafiriye mu ki ibuga mwisi yose muri Congo no mwisi yose bafiriye mu mande zose tsisi bafiriye hose muri Chine Japan mwisi yose kandi ukunza kumwami kutsoba hose niko uko ukuzambwa kutsoba mwitegeretse iyi mpindu katsoba babiri mu buriri nzotwara umwe kandi sige umwe umwanya umwe atsoba babiri mu murima zotwa nzotwara umwe kandi sige umwe umwe mu ruhande rwinji wijimwe kwisi numwe mu ruhande rw'umuco wisi murabona hatobiza mu kwa rusange ko ishengero ryose rizoba riri hamwe ariko nyuma inyuma yuko kutsuka nitamugwa bitoba byatangwe ubu namba atari ko ubibona yemwe nacyo rero simfa kuvuga gusa iyo mvuga ivyo turiko turabifata akwibande murabona kandi hashobora akuba hari abandi bakozi b'Imana ba ateramanye n'ivyo nitsitsa mukunzi mwene data rana mikibazo cyanje ni kumubatizo ni gari umuntu akizwa narumvise ko ari igihe umuntu yize bamwe bavuga ko iyo narose iyo urose mwe mugera uba ukijijwe naho utaba warabatijwe mu mazi nyitsa Cornelius mu byakozwe ni ntumwa acucuma ku mirongo wa 47 bamwe bavuga ko Paulo yakijijwe ku nzira ya Damasiko ariko mu byakozwe ni ntumwa 42 ku mirongo wa 16 bavuga ko yari yagifise ibyahaziwe nyuma y'imisi 3 umuntu arashobora kwa kwa muri mwe muyera nkuko Cornelius yari kandi akaba gifise imbyaha akufataro nka umubatizo w'amazi ku ucanye urugendo ubwo umuntu ugo kuja mu icuru nirushobora nirushoka ataro nka umubatizo w'amazi naho iyo bafise mwe muyera ubu umugenzi w'agaciro rero uyu mwene data yashitse ko itsina giwe ese ndamunze ariko yashitse kitsina giwe ariko sisimvuga iryo tsina kuko nibikenewe abandi bantu bayo boja kura kubaraba kandi bakavuga bati yemwe sinemeranya nawe kuko iki nakijya murabona rero si nje kuvuga amazina byinshi muri ibi biriko amazina yaba ariko nda ibyanje gusa murabona ndabisubije nga kuburyo ushobora kubibika rero ni inyandiko zinoke y'ubururu bimwe byandikishije ama imashini n'uburyo butandukanye ubu ikibazo ngaha ubwa mbere cyari ni ryari ukizwa kandi igikurikira igikurikira iki ibyaha bishobora guharirwa atamubatizo mu mazi kuko Cornelius yarose mwe muyera we n'inzu yiwe kandi ntiya eribwa batizwe mu mazi kandi Paulo ntiyari afise amaze guhura n'imigenderanire yiwe ku ukunze ya Damasiko we yari yagifisi ibyaha byiwe kuri we agushikaho yabatijwe kuko havugwa nasomye ibi byanditswe byose kandi kugira ngo nakekeranya kandi rero byari byari yavuze ati haguruka kandi ugende ubu nyene mazu batizwe uvuge izina ry'umwami batizwe uba bari ubaba kuba bari kwibyaha byawe biharigwe kandi kandi ugende uvuga itsina ry'umwami hanyuma rero mbega umubatizo wa mwe muyera umuntu ashobora kubatizwa nawo kandi akaguma afise ibyaha byiwe kandi atabatijwe mu mazi urugendo rw'umuntu rwo kuca mu ijuru ruba akwizigiwe igihe yobatijwe naho yoba afise mwe muyera yamara utegezwa kubatizwa mu mazi imbere y'uko urugendo rwiwe rwo kuca mu ijuru ruba akwizigiwe ubu nize yubusi sisinzi uyu mwene data kandi icyo ni ikibazo cyiza kandi cy'ubwenge kandi cyotegezwa ku uvugwa ku igihe kirekire kuko ningira kamaro ko tumenya ibi bintu murabona ubu usa n'uwibaza akuye umwene data ashobora kuba umu ambwira cyanye ashaka ko ndabivuga cyanye nkumbura arabyitse ese ndabitse kandi si kintu kinaka nibaza ki ikinyurane gatoye kuri nyacu kwizera kuko uri kwijambo nda ibi byumvikana nka umwene data rero ni ibyiza mwene data ushobora kuba wicaye nga kandi ni byiza nibaza ko hari ikintu cyiza ndanezerewe cyane uko wabyanditse nga rero murabona ariko sinitse ibyo ukubatizwa mu mazi kugira ngo ube mushasha murabona kuko iyo ubikoze bivanaho bivanaho amaraso murabona ubatizwa mu mazi kugira ngo werekane ko kuba umushasha kwabaye murabona ibyo ni ibigaragara inyoma gusa ikigiranyo cyo kuba mushasha byose bishimikiye kugutoranya murabona ariko nituzi watoranijwe nuwa nituzi watoranijwe nuwa toranijwe kubgivyo utuvuga ubutumwa bwiza tuca kuvuga ubutumwa bwiza gusa n'ukwizera ariko ukugirwa mushasha rero hari aho nta ndukaniye na bene data babanyabumwe mwumviriza iyi bande y'ibibazo biguye mu biro byanyu cyanye inzu yanyu cyanye muri mwe by'abantu babanyabumwe nimuntahure nabi ubu gusa kubera nemeranya namwe jewe n'umugore wanje nitwemeranya atanyeka ndamubwira ko ndamukunda nawe akavuga ko atabyize kubw'ibyo rero atanyeka nitwemeranya ariko ndababwire turumvikana neza cyane ubu murabe nkumbure sindamwereka ibimenyetso bikwiye ko ndamukunda ariko nsohoka kuvuga ubutumwa hanyuma ngatamuira amaze ngafata ibikoresho byo kuroba hanyuma nkajya kuroba murabona ariko imbere mu mutima wanjye ndamukunda ntegerezwa kuguma kure yiwe nta kindi rero murabe muri ibi rero namba tutemeranya ntacyo ariko murabe murabona amazi nka harira ibyaha isezerano ry'umutima utagiriza ikibi rero nibaza ko impamvu poro yategerejwe kubatizwa hariya nuko ari ikintu cyemewe kandi cya ngombwa muri bibiliya cyo tutabatizwa kuko ngarutse kuri ibi rero igihe igisuma cyari kimanitse ku musaraba kandi yapfuye atabatijwe na gatoya kandi yamara afite isezerano ryo ko yesu wahurira muri paradizo rya munsi muri paradizo atari ahantu habazimiye kuko bwari ubwa mbere ayo mahirwe aza kuri we kandi nize ko ukuntu uko ari hamwe niyo mitima ku nzu ya koronari igihe baronka ijambo ry'imana n'umunezero kandi mwemuyerani irya jambo ryagizwe ritsima kandi ryagizwe ritsima kuri bo niyo mpamvu mwemuyera atanguye kuvuga mu zindi ndimi no kuvugishwa no mu mitima yakira y'abantu ijambo rigwamwo babonye iyo nsigabwenge yose ibyo nibyo binzazanira uno muri iki gihe tubayemo inyuma y'uko umugwi w'abaroma ba n'abagiriki yabo uko niko bari bahejeje kubona ukugaragara kwiyerekwa kwemejwe mwemuyera yakabuye imitima yabo gushikaho mu gihe petero avuga ayo majambo mwemuyera yamanutse kuri bo murabona neza nka murabona koroneli yavuze ati ngenda mu hamagare yari umugabisha w'ijana kandi ibyo bituruka kuri ikinjana kiva mu ijana yaganza abagabo ijana yari umugabisha w'ijana w'umuroma kandi yari yeretswe mu gihe yari ko arasenga kandi umarayika yaje kuri we yari umuntu mwiza yavuze ati genda iyopa umuntu umwe simoni umukanyi w'isa ato kandi hariho umuntu umwe yitwa simoni petero ari hejuru urabona hariya kandi araza kukubwira amajambo yemwe yiyumviriye ko yerekwa ryari ry'ukuri sinashobora kuba nsinziriye nariko ndaraba neza umumarayika rero yarungitse bamwe mu basirikare biwe babizigirwa kuruta abandi kandi mu gihe yari hariya imana yari yateguye intumwa ku rundi ruhande rw'umurongo kandi yavuze ati ubu haguruka yavuze abonye ko yari yajuru y'inzu yarindiriye imuka simoni ngo ategure ifungurwa zo mu ijoro kandi mu gihe yari hejuru hariya yari yashonje nkumbure yari yige yagenze iyo ntumwa cyamumwe mu bugaragwa kandi yari yajyamye hejuru hariya ku nzu neza imbere y'ifungurwa zo mu ijoro nk'uko byari umugenzo baracyakora cyo kimwe baryama ku gisenge cy'inzu maze bakamanuka n'icyuririzo kandi rimwe na rimwe ni ingazi cyangwa ikindi bavuye ku gisenge cy'inzu bakicara hariya mu kiyaga no ku mugoroba ariko intumwa yarasinziriye kandi mu gihe yari asinziriye yarenganye ikiro yinjira mu kwerekwa kandi yari rero yabonye igitambara kimanuka kiriko ibintu byanduye kandi yumvise ijwi rivuga riti byuka wica maze uge yavuze ati sibyo umwami nta na kimwe kirige yakinjira mu kanwa akanje cyanduye rero murabona byari iyerekwa rero mwitegereze byategezwa ku usigurwa rero ibyo byasa naho petero yari agiye kugira urugendo rwo guhiga kandi yari agiye kubona ubwoko bunaka bw'igikoko atari bwigerajya kandi agerageza kukijya yavuze ati oya sibyo mwami nana rimwe ndagiye ikintu na kimwe cyambiye cinjira mu kanwa kanje yavuze ati ni wite ipfite ipfetetwe ico nagize ibyanduye ibyo necece yavuze ati byuka hariho abagabo bakurindiye kurugi genda nukekeranye na rimwe ako kanya nyene bariko bara dodora kurugi ubu murabona kandi rero giye yasanga uyu mugabo hari yabo basoda bitse bicanye nukwe nukwereka nukwerekwa kandi hano bagarutse na wa muntu nyene imana yari yavuze mu kwerekwa umuntu atazwi gusumura vyi muto yatazwi ariko ukuri wo mugwi muto byari bihambaye gose ko batoya uwo mu batoye uwo murovyi muto kandi hano yari hano yinjira mu nzu ubu yari yabonye myiyerekwa Koronerio yakoranije abantu bose hamwe hanyuma avuga ati yemwe ni gusana neza na neza uburyo nabibonye hanyuma Petero arahaguruka kandi atangura kuvuga ibyerekeye ingene yarose mwe mugera hanyuma mugiye yari akivuga bari babonye byose ko bijanye neza niyerekwa mu guha abantu b'abanyamahanga babonye ukwerekwa kugaragara kandi bumvise ijambo ry'ukuri babwira ingene boro n'ubugingo kandi mwe mugera abamanuka k'imbere yuko babatizwa mbega abyoshoye gukora iki kugira ishengere iki gitondo abarwaye aba bazwaye impumyu ubu umva ibiragi n'umunyabya ikintu cyose gusa iyumvire mu bintu ibihumbi 11 habaye kuyenda na kanyuguti na gatoye yemwe byose gretwe kururumbisha imitima yacu rero yamarege yamara yavuga y'amajambo mwe muyera yaramanutse rero Petero avuga ati turashobora kubimamazi tubona ko aba barose mwe muyera nkuko twabikoze ndize ko ita byabo byaku uweho kuko mwe muyera yoshoboye kwinjira kandi niyoshoboye kwinjira ashiti ya igikoresho cyaturanijwe yari aziko bo mukurikiye yari azi ndize Paulo impamvu ati yategerezwa kubatizwa ubugira kandi nuko yari yahamye abakristo ibyo nibyo kandi we Imana yari ibizi yuko yavuze ati naramu isemwo yabibwiye anani ya umuhanuzi ge yamenya ko wo Sauli yari hari ya mucumba yara yari iraburaniwe kandi yari ijirwa mu maso kandi yarasenze cyane gose kandi yari yutuye umukungugu kandi yahumishijwe ni inkingi y'umuriro yamuboneye yamubonekeye mu nzira rero yavuze ati namuhise mu ngikoresho ukubanyamahanga Imana yari iziko ko Ananiya yashoboye kumubatiza mu izina rya Yesu Kristo mu ruzi rwa Damasiko inyuma y'iminsi itatu ariko ndize ko ibyaha byiwe byamaze guharikwa ariko yategerezwa gukora ibingo yerekeye isi kandi ndize ko ariyo mpamvu dutegerezwa kubatizwa mu na Yesu Kristo kandi ndize ko urubuto ugwaturanijwe ruzobibona kandi zonyene zizobibona ubene data bitsera ubutatu sindaba agirije kubwivyo mwene data mukundwa ndiko ugusandisha ibibazo gusa ndiko nange byumviro byanje cyo kuri kuri ivyo yo bande izo shikige kimwe muri Afrika ndizeye uko turi muri gi tutu cyukugaruka kwiwe turavyize twese ndafise abagenzi bagaciro aba depressive naba Shosman nabandi bose yaga yanga nabandi bene data be samu muri Afrika yepfo ariko mu buzima bw'umuntu imisi yose hari na ryo munagu ushika ku mutima kandi abantu bose na kandi ndabakunda kunkuko nkunda mwene data gusa nu n'umukunzi ariko mwene data Jackson umufasha wiwe we na ryo ba na ryo bashika ku mutima gusa sishobora kubitahura wowe yashika ku mutima gose rero hari justice depresses umugenzi w'igikundiro nayo beshi muri ibo beza bene data abanya Afrika beza nabashiki bacu yemwe kibene data Jackson mufasha wiye bashika ku mutima kuko yari umuhitsi oya nkuko fise hari yabagenzi beza benshi bahiga ariko kuki ashika ku mutima kandi kubera iki yaba gusa muzi ibanga riri inyuma y'ibi byose ariko simbwira abana amabanga yose nzi yemwe kuki hariya kuki hari kuri iyo usanye naho umwami yambwira ati yonde ya Sydney Jackson muri Afrika yepfo umwami yavuganye na Sydney Jackson kuza hano kwiyinga windwi iheze yarabatijwe we n'umufasha wiwe mu izina rya Yesu Kristo neza hano muri iki gihe cyu umwiza murabona yatoranijwe igikorwa abona rero ndize ku ubu ukizwa kubwo kwakira Yesu Kristo kandi ama azi yumubatizo ni kimenyetso cy'inyuma akerekana ko ikintu kina kacyakoretse ibyina kuko amazi na ankomeza afise ni gusa ikimenyetso kandi nize ko ukizwa igihe ubu hari abantu benshi reka nshima angire ibi ku ubwo uyu mwene data hari abantu benshi bari bavuga ko bakijijwe benshi barabatizwa mu izina rya Yesu benshi bavuze mu ndimi kandi bafise ubwoko bw'ibimenyetso byose byamwe muyera kandi batari igera bakizwa nivyo beshi bazoza kuri cewe urya munsi kandi bavuga bati mwami sinavugishwa mu izina ryawe umuvuga butumwa sinasenza amademoni mu izina ryawe kandi sinakora ibitangaza byinshi azovuga ati mviraho mwa nkora bitiramwe naho nigeze ndabamenya murabona rero ivyo bintu byose yamara nini imana ni mu biganza vyiwe ariko igihe mbona ivyo murabona neza rero kuki musubira guhamagara abantu ngo basubire kubatizwa ni kubera nkurikiza icege icitegerezo cyo mwitanguriro ntidushobora gutakaza ubwo rutonde budu dufata intumwa Pawulo igihe yahura n'abigishwa bamwe bari abantu beza ndetse ko bari barakijijwe kandi yamara ntibari barabatijwe mu izina rya Yesu Kristo naho bari barabatijwe ibikorwa by'intumwa 19 Pawulo yaciye mu bihugu byo haruguru agishyika Efeso ahasanga abigishwa bamwe hanyuma yababwiye ati mbega mwarahawe mwe muyerye igihe mwizera baramwishura bati twari bwana byumvite yereke mwe muyera ntituzi ko hariho mwe muyera yavuze ati none mwabatijwe umubatizo ki bati twabatijwe twarabatijwe Yohana yarabatije wa mugabo nyene yabatije Yesu uwo ni umubatizo mwiza itegeretse y'intumwa idafina yavuze iti ariko Yohana yabatiza gusa ibyo kuyana si kubwo kuba bari kwa ibya kuko kimaze nishari ebwicwe yabatije muri ibyo kandi igihe bumviye ibyo babatijwe mu izina rya Yesu Kristo hanyuma mwe muyera baza ko none ibi byakoze iki ibyerekanye yuko bari baratoranijwe ubugingo neza neza babonye ukuri ko ibyanditswe baciye bagendera muri ibyo ukuri ko kuri hanyuma baronka intembo yo kwizera mwe muyera yabaje kwa nyuma bavuga mu ndimi baravugishwa bahimbaza Imana ubu murabibona murabibona bagize uko hanyu bagize uko inyuma yo kugira umunezero uhambaye barasemerera hanyuma bashimira Imana muri Bibiliya bari bafise umuvuga butumwa w'umubatisi umubatisti hariya nawe nyene yarabati ijwi ariko yariwe kandi yara agaragarijwe na Bibiliya yeko Yesu ko Yesu yari Kristo kandi abantu bari bafise umunezero nangire kandi babinezerewe gusa ariko hamwe n'ibyo ntamwe muyera bari bafise basengezwa gusubira kubatizwa nyuma Pawulo yavuze mu bigarati yarimo ku 18 ati ariko naho yoba ari umumarayika avuye mu ijuru aba bari rero butumwa bunyuranye nubwo twaba bari arakavumwa uko byoba bimeze kose hamwe nibyo hamwe no kumenya ibintu nkombere nimubizi bene data ariko hamwe no kumenya ibintu rero ndafise umutwaro kandi mfite Imana umutwaro ko yoshyiraho urufatiro rwa mbere kuko atawundi muntu ashobora gushyiraho urundi rufatiro rwo ariko atari ukwamaze gushyirwaho uko nago ni intumwa n'abavugishwa bavugishwa baramuvugishijwe hanyuma intumwa azirabikora hanyuma twebwe twategerezwa kubi egumya kugeza inyubakwa yuzuye ubu rero ndizeye yuko umuntu yakira agakiza iyo yizeye umwami Yesu Kristo n'umutima we wose kandi bivuye mu mutima wiwe si bivuye ku gatima nama kiwe ko hanze rero murabona uri umuntu agizwe n'ibice bibiri abantu batatu muri umwe w'ubugingo w'umubiri ni mwe mu rero ndizera izo ngingo zanyu zo hanze ubugingo bwa bwawe kupfa si ubugingo bwa wari ka gatima nama kawe ko hanze ingingo zawe igihe ukanura mu yandi majambo uba uriko urakoresha ingingo zitanu kubona ugonja gukora ko kumoterwa no kumva izo zari ingingo zitanu gusa zigufasha ugiranye imigenderanire n'urusango rwawe rwo ku isi rero ni wazi wazizihawe kugira ngo ugiranire imigenderanire n'urusango rwawe mu ijuru muri by'ukuri hari ingingo zitandatu mu mubiri w'umuntu kuko we agira gatandatu muri Bibiliya yaremwe ku munsi ugira gatandatu kandi we agira gatandatu niko umuntu ari kandi afise ukubona ugonja ugukora ko kumoterwa kumva hamwe no kwizera kwizera kuye kwereka name amarekero yiwe iyo amubereye rero ukwizera ni ugu ukaba ikintu kiriho cyiza cyemezo uki kintu utabona udahonja udakabakaba kitakumotera cyangwa utumva ariko ukubwo kwizera iyo uca ki jambo riramurungika mu rudero murabona ruturituma rigara agara nk'igukuri kuri we kugeza amera neza neza nk'uri fise mu kiganza ciwe arazi yuko rigira arishike rero hari ikintu nk'icyo kiri ku iki kibazo ngacerekeye mu batizo mu mazi meshi murabona Imana yarizi yuko abo bantu batizwe izina Yesu Kristo hanyuma Pawulo yashyizeho ijambo atawundi muntu nawe yoba ari umumarayika wo mu ijuru yotegerezwa kwigisha ibindi etsise ko atari byo yigishije ku bw'ibyo rero hamwe noza nk'umuvuga butumwa nk'umukozi w'Imana nk'umupfugishwa cyanye ikintu icyo ari cyo cyose no bandi icyanye mbere y'umumarayika yo ukururuka hanyuma akigishe ikintu gishanya nico iyi ntumwa yakoze hanyuma simbwire abantu kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo no garagajwe na Bibiliya yuko ndi icyaho nacika inyuma cy'ibyo mvuga ko nizera rero nizera ko rugezo rwashinzwe abona umuntu wese muri bibilia yo batijwe mwitsina rya Yesu Kristo nta narimwe yigeza kubatizwa umuntu mwitsina rya tatatu mwana mpemugera murabona nta narimwe bige bigeze bam bamicira ba bari barizwa mu mazi rero ndizera yuko igiye koko uku ikibazo cha umwene tata mukundwa ndizera yuko igiye imana iri mu mutima wawe hari yazobaho ibihumbi n'ibihumbi babatijwe mu itsina rya Yesu uramanuka gusa uri umunyabyaha yimutse hanyuma ukavayo uri umunyabyaha cyote murabona ariko nk'ubwizera by'ukuri inkomoko yotegezwa kugendera mu kwizera akose n'ibyumviro byiza imbere y'imana iyo bibonye uca ubatijwe ariko ndizera yuko ari ikintu cyo hanze cyerekana gusa yuko igikorwa cya mbere cy'umuntu ucakoretse nka kwa kundi nyene imana yubaha ubwatsi yavuze iti no wayinjira muri bwo wowe n'umuryango wawe n'inzu yawe kandi babwinjiye mu ndizera yuko iyo hataba ubwato hari imana yari kureka nowa agashyiraho iki giga cyanye akagendera ku mazi murabona ariko we yakoze ubwato kugira bwinjiremo kandi iyo yari inzira yo kubikora iyo yari inzira yotegezwa yateguwe n'imana yo kubikora ndizera yuko imana ikiza umuntu ku buntu mu izina rya Yesu Kristo kubwo ugushyira hanze iyi nzira yateguwe n'imana yo kwinjira no kuko bose babatijwe kuko sinota umwikomo kuriya ujya mugenzi ariko ibyo ni gusa nibaza yuko uko ariko biri amazi ntakiza umuntu yerekana gusa yuko we yacunguwe n'ikimenyetso cyo hanze rero ibyo bishobora kutaba ukuri mwene tate namba atari uko rero tuzo rero nka ikindi gihe cyangwa ni byiza mwitanguriro gatandatu ku murongo wa kane inyuma y'umwuzure bijya bigatanya byavuye icyo ni cyiza ni cyiza cyane icyo ni kibazo cy'ubwenge ibi bigatanya byavuye Adamu ntiyari ikigatanya uko tubizi kuko yaba bimeze uko bibiliya yari kubivugaho yari umuntu asanzwe gusa bo bavuye rero izi ni imari zikomeye kandi kino gi nagihawe gusa kiri ku rupapuro runini ya agwirabura kandi ni cyanye mu ndome nini zirabura ku rupapuro rwera rero bino bigatanya ndibaza ko ari umuntu umwe mu misi yeze ategezwa kuba Josephus sindiko ndabivuga ubu mwene data abakozi b'Imana ko yari Josephus ariko kuri cyawe biboneka yuko yari yuko yoba yariwe cyanye Dr. Sofradi cyanye bamwe muri bo bavuze yuko bino bikatanya abiri bari mu gihugu bari by'ukuri imwe muzu zaguye zivuye ku mana ziwumvirije inkuru zaza za satani izo zavuye hirya no hino mu ijuru kandi yari Mikayeli mu kugerageza kubyura intambara ngo agwane na Mikayeli mu ijuru yaterewe hanze yuko aba bana b'imana babonye abakobwa b'abantu kandi yuko bino bikatanya bari mu gihugu icyo gihe aribo biyinjije bonyene mu mubiri wabantu mu gihe ugize ibyo uvu ibyo uba ugize satani umuremyi ntugira ibyo birajyanye n'ibyo Dr. Smith avuga umadivantise wo ku munsi w'indwi ku bijyanye n'ikimazi cy'impene we yavutse impene imwe yari ibishe intungwa zibiri ku munsi wo gutanga ibimazi umunsi w'impongano kandi impene imwe yarishwe iyindi nayo irarekugwa nyuma rero yavuze ko impene yishwe yari umugishingo cya Yesu uwikorera ibyaha byacu yapfuye ariko impene yarekuwe yari mu gishingo cy'umugwanitsi afata ibyaha byacu byose abijyana mu bihe bidashyira rero murabona ibyo yari byo byose uko jewe mbona namba ibi bizokwigera bishikira mwene data w'umuadivantiste simvuga icyo aricyo cyose kuri uyu muntu azwi cyane kwa Dr. Smith yo ewe yari umukristo akerebutse umunyabwenge kandi umuntu umwitsazi ibyishi uwizera ariko kuri jewe murabona nta bwenge burimo uko zibyo uba uriko urishikanira umugwaniza icyo gihe zose zibiri zerekana urupfu rwa Kristo guhambwa n'inzuka yapfuye kandi kubera ibyaha byacu kandi byatereye kure cyane ibyaha byacu izo zose zibiri yari Kristo kubw'ibyo bigatanya ntibyigeze biza kubw' ukwiyinjiza ubwabo ibigatanya bari abantu ba Kayini abo se yari inzoka yasa rwose cyane n'umuntu ariko yari umuntu munini yo umuntu munini ya cyane munini ya asuma umuntu kandi aho niho bajya abana bavuye kuko bari abana ba Kayini kuko bari abanyakanani mu gihugu cya Kanani aho bavuye kandi iyo mikino niyo Kaini yagiye kandi ibyo byari murabona ibyo nabyo byemeza urubyaro rw'inzoka rwari urubyaro tandukanye cyane n'abantu ubwo rwari urubyaro rw'inzoka urabona rero icyo nicyo kibazo cy'urubyaro rw'inzoka kiri imbere ngaha kubw'ibyo turagishikira kandi shaka iki mugishire ku mutima urabona rero tugiye urufatiro murabona bari abanyakanani bino bigatanye nabo bari abana ba Kaini yari umwana w'inzoka rero inzoka yari umuntu wikigatanya umuntu munini yateye ubwoba ubwoko kanaka mwiza ataru uwikwega hasi yarusha ubwenge ibikoko byose byo mu ishyamba nawe yari we murabona imbuto za gikoko mu mugore nizo byara uko byoba kose bagerageje cyane bihebuje nta nyiro niondoka kuri ubuto bw'umugore kandi rero ntibashobora kubitora fata inguge nicyo kintu ukiri hafi cyane y'umuntu bashobora kuronka canke ingagi canke kimwe muri ibyo biri hafi y'umuntu nk'uko Imana mu rukurikirane rwayo yatanguye kurema ifi hanyuma rero irema inyoni hanyuma rero irema ibindi bintu bikoko hanyuma byabandanije kuza gushika no ku nguge hamwe no ku nkende hanyuma ningagi hanyuma rero mu ishusho y'inzoka hanyuma rero mu ishusho y'inzoka gushika ku muntu kandi umuntu yagerageje kurondera ubumenyi bagerageza kurondera kino gikoko cyari icyegereye umuntu kandi umuntu ni igikoko umuntu umubiri igice cy'umubiri ni umubiri w'igikoko turazi ibyo turi ibikoko byonsa ari icyo igikoko gifise amaraso ashushe ibyo turabiza ariko bizana iriye tandukaniro igikoko nta bugingo bw'imbere gifise ariko umuntu arabufise ni kizi kiza ni kibimbwa ingore noyi nizi kwitegerezwa kwambara ikanzu kandi sinibaze ko yo kwambara ikabutura ya yoba yari bitahuwe si ingurube y'ingore ariko ni urubyaro rwaguye kwikire mwa muntu murabona rero hano niho byavuye niho havuye bigatanya bari abahungu b'inzoka kandi ni murabe gihe yabona eva muri ubwo uburyo we satani yinjiye muri we kandi yaramujyanye murabona adamu n'ibyari twabwa bimenye sinzi ingene nakoresha ayo majambo byo babyiza hano kuri mwese ariko umuntu munakara nyine gura mwari muzi bagerageza keshi gutora ikintu kinaka ariko murabona adamu ntiyari yarigeze kumenya eva umugore wiwe ntiyari bwigere aza hano kandi satani yaramu yarahamu neshereje murabona kandi aho yatwara inda rero yaramu umenye turaza kugaruka kuri kino kibazo kandi canke kuri kimwe mu bibazo sinzi ahariho twebwe ndabibona gusa hano rero ariko niho havuye ibi bigatanya mukunzi mwene data burana mbega abahungu n'abakobwa babizera b'ukuri bavutse ubwa kabiri bazokizwa bose oya mwene data oya nibi ntibazokizwa bose murabona nk'uko niganye na David Depress kuri iyi nkebuzo imana na abuzukuri ifise murabona ifise abahungu n'abakobwa murabona bategerezwa kuvuka neza nk'uko base babo naba nyina bavutse ku ubwa mwemu murabona nicyo kugira umugabo umuntu mushasha ni kubera aba yavutse ubwa kabiri yongera kuvuka kuwe kwa mbere kumuzanira umuntu asanzwe ku isi kuvuka kuwe kwa kabiri kumuzanira umuntu uw'imwe mu wo mwijuru murabona ibyo biramuhindura ubugingo bwiwe atari kameremere kiwe ko hanze umuntu uwiwe hanze ingingo ziwe aracumva kandi aramutegwa arahonja kandi arumva ariko ibihimba byiwe by'imbere ibyifuzo byiwe bibimutera intege byahinduwe mu mana murabona rero mwibuke uburyo bumwe ibyo byoshobora gushikamwo n'ubu nk'uko byari bimeze mu gihe cy'ikinja n'abaroma Pawulo yabwiye abaroma we na Silasi igihe yashaka gufata inkota ngo yice kubera Imana yari yari yajugumije ibohero hariya na nyamugigima yavuze ati ntimukore ikibi haguruka kandi yashaka kumenya icyo yokora yavuze ati haguruka kandi bati ubatizwe muhamagare izina ry'umwami kandi wowe n'inzu yawe muzokizwa murabona mu yandi majambo yitse umwami Yesu Kristo wowe n'inzu yawe muzokizwa rero ni gute namba inzu yawe yitsera nk'uko witsera murabona murasenga kandi muhereza abana banyu Imana kandi mugume ku Mana mwizera ko muzokizwa naciye muri ibyo nyene na Rebeka wanje murabona ni mumu yeretse gusa Imana igihe yaba umukobwa muto y'umuyabaga kandi agasohokana n'umukobwa igihe twaje hariya ubwa mbere yara agiye mu nzu y'umu ukobwa ariko yiga ibyigwa by'indirimbo kandi uwo mukobwa naraje umunsi umwe kandi uwo mukobwa yari yicaye kuri piyano ariko avuza indirimbo za roke enderole rero byari bikwiye kubwanje rero naciye ndamubwira yegere kure yawe murabona kandi yavuze ati rero niho ahantu honyine shobora kuca kugira ngo umvutse indirimbo murazi ngere yabaye abagabamete kandi navuze nti umwana wese ategetswa kubica mwabantu bose baracyamuri yo myaka warabikoze narabikoze kandi dutegetswa kuyumvira nkuko biyumvira rero nyuma y'imisi mikenye na wiwe yaramu ukurikiranye ku by'ikintu kinaka kandi yamubuje cy'amahoro rero ni yari Rebecca yaragiye acura acaruka umujyango kandi yahaswe kumena ibintu byose byo kumume yaragiye kwishura rero nasa nku umeze nkukura umusipi wanje hanyuma ndamukurikira hariya mu kibuga hanyuma ncandamu ugarukana na muboshe na murabona ariko nariyumvire ntirindira kanya gato yifise ivyumviro nkivyu umuntu w'imyaka 18 murabona rero navuze nti mana we ndazi ko yaciye atangura kurira meda navuze ati ndabizi ko wakoze ivyo ushobora gukora narakoze ivyo ushobora gukora rero namba ivyo bitava kuri twebwe dutegetswa kuja kuki kurikira nkuko mufasoni umwe yanditse mu bwitonzi urya munsi ni kimwe mu buri bibazo biri ngaha yavuze ati mwene data Branham nturi mesia sivyo navuze nti oya mufasoni yavuze ati turakwitse ko uri umwungere wacu ariko misi yose ute utwerekeza nk'umwungere mukuru navuze nti ivyo nivyo murabona navuze nti yemwe raba mukunzi ubu utegetswa kunyumviriza biragoye kuri we gukora ibindi umugabo wawe ariko abantu batwaye imodoka bajya mu bigwana ahantu hose kubera amajambo make gusa impanuro ari rero namba u navuganye nawe wundi musi kandi yarampunze gusa rero obechi rero obechi nta na rimwe arankorera ibyo murabona kandi iyo nyina yaramubwiye ikintu kinaka kuri ibyo yakubita urugi kandi akavuga ati witeze ko nicaranga nkaba uwo muhira ubuzima bwanje bwose kandi pa yakubise urugi maze arasohoka iyo yari daimon ndibuka imyaka ibiri ya mbere y'ubuzima bwiwe yararira tuja mu nzu y'uburiro maze tukajya naramu utembereza mu ibarabara mu gihe meda ariko arajya nyuma rero akamutembereza mugendi ko ndajya yararira gusa akongera akarira rero umunsi umwe ngaha muri Canada yarize ijoro ryose kandi sinashobora kuruhuka n'ibindi byose cyowe nari hariya rero hanyuma ikintu kinaka cyambwiye kiti ni daimon igwanya igikorwa cy'imana cyawe navuze ni mereza uwo mwana navuze ni satani ni itsina rya Yesu Kristo kuri ibiganza byawe ukura ibiganza byawe kuri we yahagaritse ako kanya kandi ntiyasubiye na rimwe kurira ni uwo mwana atekereza kuruta abandi ifise kuva iyo saa nyine byarara ngiye mutegetswa kugira kijya mutegetswa kugira ibyo muri mwebwe yamara imbere yuko mubikora kandi rero igihe ya kandi rero ibyo yatanguye ibyo kandi nafashe meda nk'isaha navuze ni meda murekeje we uwo ni umwana wanje navuze ni si uwanje nanje ni byiza navuze nti yaba yari kumfira iki gitondo utegerejwe kumuragiza imana kubw'urugendo rwiwe ruhoraho ni kuki tudashobora kumuragiza imana ubu kubw'urugendo rwiwe rwo ku isi rero yavuze ati yemwe uwo ni umwana wanje navuze nti no wanje nanje navuze nti ubu urashobora gufata jewe sindamubwira na kimwe navuze nti sinigeze mvuga ibyo tutoreka kumukarira tumuhanure gusa akeneye umugenzi kandi ni wewe utegerezwa kuba umugenzi wewe nanje turababyeyi biwe aba bana uno munsi bakeneye umugenzi iyo baba bafise nyina cyangwa se baguma muhira maze bakabitaho mu gishingo cyo gusohokera ngaha mu bunywero ijoro ryose n'ibintu nk'ibyo ntibogira ubugizi bwa nabi bw'abana murabona bagiye kure ya bibiliya bose bagiye ku ishengero maze bagira inkino z'amakarata n'ibindi nk'ibyo kandi murabona ba mugerageza kuba aba agetsweho no nko kuba ikibuga cya satani hari Hollywood ntimuzoshobora na rimwe kwinjiza Hollywood mu ishengero mutegetswa kushaka kuvuga kwinjiza ishengero rya Hollywood mutegetswa kuzana Hollywood ku kibuga mu kubibuga byanyu murabona si kubibuga byabo bareke baze ngaha dufise ikintu kinaka batazi ko na kimwe rero twagiye ku mavi hari yamaze tubiheretse imana navuze ni ndazi ko fise imyaka 18 azoyigira mu misi mikeye kandi aha kandi umukobwa w'iyo myaka zo kwiyumvira ibyo bagenzi b'abahungu kandi twamugumike muhira navuze ni sisi nigeze nshaka kumubona yarongo nshaka kumushira mu bironga kore akazi nshaka kumubona yuzuye mwemu kandi kandi abeho uko kandi ya yemwe twese twashaka ibyo yavuze ati yemwe ntidushobora gukora ibyo yavuze ati nashaka ku ubyumviriza navuze nirindira gato twa muretse uko dushoboye kose rero mushire mu biganza by'Imana mushikirize Imana kandi navuze nti hanyuma ni yakora icyo ari cyo cyose uvuga uti Becky mukunzi mama nashaka yuko ukora ibyo ariko ndi umugenzi wawe nzo kuguma iruhande murabona mumenyeshe ko mukunda azoca kurondera umuntu umwe umukunda kandi yashobora kuba umugore atari uwe murabona navuze nti wewe nube uwo mugore umukunda navuze nti mukunzi ivyo byumvikana nk'ibigo yariko abantu baza bava hano hose kandi bakaza kurondera bana no umwe ariko nibindi navuze ni ndi umuntu asanzwe gose turasanzwe hagati yacu kuko turi umugabo n'umugore ariko nituzo ukwigera ture ekango ivyo bishike mutegerezwa kwibuka izi na ry'umwami rero ryavuze ati ni byiza twarafukamye tubishike tubishikiriza Imana twavuze yuko tugiye kubikura ko ibiganza byacu wo muyingamo yarinje yavuze ati rero ndibaza yuko ukivuga ko yuko naza kuja Ari ya meti yavuze ati oya sinigeze ndabivuga ko ikintu na kimwe yavuze ati urazi mama nashaka yuko ukora ibyo kandi urazi yuko so byazwe kumwica igihe yakumva hari ya uvuze ujya mutsika umudundo icyo byari byo icyo cyari cyose hamwe n'ujya mukobwa yavuze ati rero ntibyashaka niyashaka yuko ukora ibyo Becky ariko twabishikirije umwami gusa nshaka yuko umenya yuko tugukunda ivyo ukora byose tuguma tugukunda yarasemere yavuga ati ndagenda uko biri kose yavuze ati ni byiza mukunzi rero yarabandanije yavuze ati ni byiza nzobana hejeje gutegura ifungurwa niwagaruka ntiyigeze agenda oya ntiyigeze agenda kupfa ubwo murabona ntagiye kinini yashakiye acahura na George ni umukristo byavyaciye bihera icyo gihe yariko agerageza kubibwira mukahundi wundi munsi yavuze ati iyo nari meze nabi cyane yavuze ati papa na mama abashikirije umwami yavuze ati nabi cyane ariko ibyo byari bimeze nabi kuri twebwe nitwifuza kuba babikurushizaho murabona bireke gusa bigende uko ni byiza mwene data Branham yumvira iki yo ndibuka ko iki nagisomye sinari naringiye kukibikira hanyuma ariko nibaza yuko byiza nagi isoma ni inyandiko y'umugore mwategerezwa ku uba vikentu kuko afise agatike ka cosmos report ganga amene data Branham yumviriki kuri bashiki bacu bishengero bambari mutungufiya nakuja mbega nivyonona igishinga naye cyacu bikazana akaroro kabi ku bantu bacu bakiri bato kuba abantu bacu bakiri bato muri bishengero biboneka gose na kubona umugore ameze gukura yambaye impunzu ngufiya ku buryo yerekana amavi yiwe iyo atambuka uwo uri wese mushiki wa canke mwene data uri wese ndemeranya nawe cyane kwicara biteye isoni ariko mbarira icyo umuntu yobikora ko ndabyigisha n'inkometse nyinshi nyine uko nzi kubyigisha babikora nka kurya nyine rero ni urubanza rwabo kuko ijambo ryaravuze ego atanye kanda kwa nyizika muzu zimata akumuntu zisanka nama igihe cyose nshwana n'abana banje Becky na Sara sinitaye ngene ari batoya nda ibyo nama ndabashwanira nama nda bashwanira igihe cyose niyumvira yuko banambara impuzu zabo mega yama yihereranye na Becky mwisi yose kuri ibyo murabona impuzu ziduka gushika kuko abana ushobora kubirindira kubana kandi utegerezwa kubakosora ariko iyo hageze ku gore haba hari ikintu kitagenda neza hariya murabona nimubabare rero ndiko ndishura ibibazo gusa mubimbaza bivuye ku mutima ndaba ndaba bibwira abivuye ku mutima namba mutora inyishu ndabasabye mutse mumba ariratanyeka nzobikora namba mushobora kubikora ko ikintu na kimwe nkuko umuntu umwe yavuze ikindi gihe yavuze ati yemwe ndakubarire mwene data Branham yavuze ati ndakubwira icyo Adamu na Eva yavuze ati byari byo neza na neza bari bafise icyamwa bita pome kandi nabonye yuko babihinduye ubu bavuze ko bari bafise iki nizera ko cyiswe ikintu kinaka icyamwa bita apricote ego cyari icyamwa bita apricote bari yemwe ni igihe cyo kugaruka na icyamwa mu bita apricote bugira kandi namba bituma baboneka yuko bari amenya murabona mwene tuzabura name nakiri ubutumwa bw'Imana bw'iki gihe umuhungu wacu yacu nawe kandi twemi twabatijwe mu izina ryo umwami Yesu Kristo umugabo uwanje ntiyakiri ubutumwa kandi agwanya ubutumwa kandi yaranduki kicho muhungu wacu kandi amucana mu ishenge y'Metodista shaka yuko tucana mu ishenge igihe tutaba aturi mu gikorane ngaku rusengero mbega avyombera vyiza kucana nawe canke vyo bavyiza kuguma hanze iyo dini emwe rero mushikacu mukundwa niyigeze ashira kizina na rimwe ariko mwombore uri kurumviriza iki kibazo cawe namba utari kurumviriza uzovyumva kuri bande jana n'umugabo wawe ariko nibifatanye na nivya bakora urabona utegezwa kugu ugukunda umugabo wawe kandi urukundo niko urubikora wewe ube gusa ufise umunyu byukuru uzogira inyota namba hari kintu na kimwe muriwe nibifatanye n'idini ijyabo yavuze ati guma kure y'idodi nibifatanye naryo.
Your husband can tell that.
Ujeyo na nambu dashobora gutora irobe ryose utore igicu dashobora gutora igicu utora akamanyu urabona uriko ariko ubwo nibwo uburyo uzokwegukira umugabo wawe mu gukora ibyo ntushire isoni ico giye yomenya yuko ufise nico ufise murabona ariko iyo ushobora kwerekana ikintu ufise udafise bizomutera inyota kumera nkawe umugore yejejwe ne yeza umugabo wiwe. Iyo yari impanuro gusa rero noshobora kumara igihe kinini ya kuri ibyo ariko dushaka gusa guca kuri byinshi bishoboka kuko mbona yuko mfise gusa nk'iminota 22 ni byiza mwene data Abraham nizera ubutumwa wigisha n'umutima wanjye wose ninezereza ubugingo bwanjye yamara umugore wanjye n'umuhungu wanjye nibaneze gujamo nibashaka kwitandukanya na zimwe mu ngeso zabo zisi wavuze yuko twotegerejwe kubohoza kubohoza imiryango yacu mbone ibyo bigoye gukora bisa nkaho batabayeho kubw'ijambo cyangwa ku umwijambo inyifato yanjye ni iyihe mushinga nawe mbega ndaba abohoze nizera acyange ndasenga nti data ubugombe bwawe nibube maze nkanezererwa uko nsanze meze nokenguruka uburongozi bwawe mwene data Abraham imana iguheza agire mwene data canke mushikanje uwo ari we wese ushobora kuba uri nono noshobora gusa kubaragiza umwami jewe murabona kubera ko abo data bose yampaye baranshikira murabona ikintu uconyine ushobora gukora abo bantu byatumye umutima wanje unezerwa kujya munsi nagenda hirya no hino kubona abantu b'amahoteli namanutse kwa mushinga na ebe beke yavuze ati biri uzini nkuru ngaburira ikoraniro ryawe ryose buriyinga mugihe blue brand igaburira hafi y'3 buriyinga murabona kandi nagiye aho hanze hanyuma n'uyu muntu hano hejuru uyu mushinga naye hano ukuri radio house umuntu mwiza cyane twarahu yavuze ati navuze nti yemwe ibyo byari byiza ukuri navuze nti ndabashimira kuba mwashyitse kure uwo mwanda wose ibyo byose bikorerwa hariya yavuze ati yego mushinga namwe ne data Abraham navuze nti mbega yamenye gute navuze nti mbega wamenye gute yavuze ati ndakuzi yavuze ati ngaburira ikoraniro ryawe ryose hano uburi yingana yemwe ga yavuze ati kandi nshaka kukubwira ikintu muri abantu beza rero murabona ivyo vyatumye numva meze neza muri abana banje murabona igihe numva abana banje bakora neza kandi bameze neza byo bituma papa avyukuri yumvira neza murabona gucyo muratahura ubu mawe igihe mushikanje yo mugabo wabashaka kuja mu ishengero rya Methodist genda muzotegezwa kuronka umukate wose ariko namba bavuze ko bazeye ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana urizera ivyo kuko turavije natwe uboyi iyo bagiye mu bindi bintu bibi n'ibindi gusa bareke babandanya ariko uke cyane uwo mukate murabona kandi muri ivyo gusa werekane kubugwa neza kubw'ubuzima bwawe n'ukwiyumvira kwawe kubandi kandi asanga udafise icyo mushikanje mukundwa senga gushika kikunze ko kugira ngo ntiwigane icyo aricyo cyose uko igihe ukoze ivyo si ukuri umugabo wawe ashobora kubibona ariko wewe wasenze gushika ubuzima bwawe bwuzura umunyu w'umukiza bito nzomukorako nanje ninamanikwa nzokwi Nzo kwikwegera ko bose nogenda witonde go witonde bose ntibifatanye n'ishengero ryabo ndagusabye ntubikore ntibifatanye n'ishengero ryabo ariko bandanya mwene data burana mingi kibazo beshi muri twebwe hano tutazicho utwo cyiyumvira ko kimwe kuku mbaba arira ku mabande hamwe no ko gusaba yudaba cyo kitwa mugeni ni amara akuzambwa kandi yaciye akarongo ndasabye udusigu uriri bishikira abanyamahanga batazoja mwizamungwa nibajije ko wavuze ko abanyamahanga batosigara ba azoja mwihamwa kandi ba agatanga ubuzima bwabo mu gushingira intaye Yesu ge azohindukira apa ku banyamahanga cha kuba yudeje atopa ku banyamahanga azoja kubandanya rero na mahigwe ku banyamahanga yo gukizwa gusaba abanyamahanga bakijijwe ariko ntibarongo kuri kwigihe cyabo cyanyuma bazoja mu gihe cyihamwa hanyuma rero bakizwe kuherezo mbega nibyo ndasabye udusigurire kuko wavuze ko hariya hashobora kuba agusaga itigiri gito kizoja mwiza mugwa mbega gute abantu bizeye umwami bizeye umwami ubu uko nyine ariko batizeye ubu butumwa bw'igihe cyanyuma nk'uko bwigisha mbega abazokizwa hanyuma mushiki wacu yateye umukono rero ni ikibazo cyiza ubu ubwa mbere uruzanzane ni nibyo navuye byerekeye mu minsi y'abanyamahanga ibitsobe gihe ihamwa mwihamwa ubu simbona abanyamahanga muri bibiliya umugeni w'abanyamahanga umugeni si ishengero ry'abanyamahanga ubu ishengero ry'abanyamahanga izo cya mu gihe cy'ihamwa murabona si ukubera murabona umugeni yatoranijwe ntacya na hamwe kiretse mwizamugwa barahindurwa gusa hanyuma bakazamugwa murabona rero nzoba si igura mu kindi kibazo kiza kuva kuri ruteri hanyuma mubone rero icyo ubisigura ni ugukura ku mubiri murabo nawe mumenye rero abayuda basigaye nibo bazobwikwa ubutumwa bw'abahanuzi babiri Eliya na Mose rero ibi ni ibyumviro byanje bene data bavuga ubutumwa muri ce ewe uko niko numva mwemo yera yabimushyuriye ubu ikintu gikurikira gitegerezwa kuba umugeni yatoranijwe n'abayuda cyanyo umugeni yatoranijwe mu banyamahanga ategezwa kuzamugwa hamwe nabandi bya agize umugeni yatoranijwe mu banyamahanga babaye mu uri ivyo bihe bazozamugwa kugira ngo baje mu nyonga na Kristo mu ijuru abapfuye ku barazuka bakiriho kandi basigaye bahindugwe hanyuma bazamurirwe hamwe mu kirere gusanganira umwami rero kubera inyuma y'umunsi mukuru uyubu kwe mu bwiza Yesu nyuma yuko yazamuwe mu kirere Yesu asubira ku isi amaze akimenyekanisha kwiyanga agiwe mu kigereranyo cya Yesu menyekanisha kuri bene wabo kandi n'umugore we na munyamahanga yari ngaho nta numwe ekiretse yu Yosefu wenyine igihe yimenyekanisha kuri bene wabo bose barabitahura ubu yarungitse n'umugore wiwe yari mukuru mu kirimba ikigiranyo cy'uko umugeni azoba ari mu kirimba mu bwiza icyo gihe hanyuma Yesu yimenyekanisha kuba yuda murabona nyuma y'umunsi mukuru w'ubukwe imyaka itatu n'igice n'igihe cy'amakuba kuri Yakobo iyo myaka itatu n'igice ku mpera y'amayinga ya mirongo indwi ya Danieli mesi ategezwa ku ukugwa hagati mu kandi yavugishijwe imyaka itatu igice cya igice amaze akugwa rero haracyasigaye imyaka itatu n'igice cy'abantu zibabo Mose na Eliya hanyuma rero kumera igimisi yabo imirongo indwi nk'uko yari yamaze gushingwa kuri iryo hanga nk'uko Daniyeli yavuze rero ukumera iyo misi imirongo indwi Yesu ategetswa akwimenyekanisha kuri bowe ni we mukama yategetswa kuza kubahita murabona ubu kandi rero icyo gihe murabona umugeni w'umunyamahanga ari mu icyo kandi inkumi irasinziriye inkumi y'umunyamahanga ntitegetswa kutizwa muri icyo gihe yari amaze gukizwa ariko yakuwe mu mugeni kandi cya mu gihe cy'imibabaro gusa kubera igihe cy'ukwezwa kuko yanse Kristo jambo kubwa kwezwa kwiwe rero utegezwa kubabazwa kubw'ibikorwa byiwe ariko umugeni yacitse ijambo imongano yuzuye yakozwe na Kristo kuko we ni jambo rya mubiri waratabaguwe kandi igihe rya mubiri watabaguwe umugeni yari muri urya mubiri ni jambo ki ni jambo ryose amen murabona igihe yari yo igihe Yesu yababarira muri urya mubiri yarababaye kuko umugabo n'umugore ari umuntu umwe eva yakuwe muri Adamu kandi ishengero ni iki cyashyize Imana yuguruye iruhande kwa Adamu maze ikuramwo hariyo umufasha w'umugeni kandi Imana yuguruye iruhande kwa Yesu kuri Karuvariyo maze ikuramwo umugeni murabona akandi ge Yesu yafira kuri Karuvariye mwibuka umugeni niyakuwe muri uwo mubiri imbere yuko muri apfa yari yamaze gupfa kandi bari bagiye ku ufunagura amaguru yiwe kandi umuhanuzi yavuze ati nagufa na rimwe rizo ufunagurwa rero badugije inyundo ukufunagura kuguru hanyuma umuntu arazanye icumu arisunikira mu mutima we rero amazi n'amaraso vyarasose yari yamaze gupfa umugeni yari yamaze gucungurwa muri uwo mubiri n'urupfu rwiwe ku bw'ibyo na akundi guca mu gihe cy'imibabaro uko umugeni we murabona arinjira ariko ishenge ryo mu mahanga bamwizera gusa kandi bafata za nemera z'idini n'ibindi kandi bati nuko ujya muntu wagowe yavuze ati umugabo wanjye n'umuhungu wanjye baracyankunda ibintu by'isi n'ibintu nk'ibyo murabona ntibakiri nibakiri uko gucungurwa kuko iyo ukwakiriye ukura kweza kukanya uwabyawe n'Imana nakora icya nta byifuzo nta na kimwe muri we cy'ibintu byo mu isi. Yesu yavuze ati ukunda isi cyangwa ibintu by'isi urukundo rw'Imana ntiruri muri bo na n'urukundo n'umukwe murabona akubwiye ibyo ategezwa kuya kijya kiguzi kandi nta kizwa muri kijya gihakizwa ubu urupfu uko ibihe bidashira ariko ategezwa kuzo cya mu gihe cy'imibabaro kubwiye ibyo kwezwa murabona icyo nshaka kuvuga rero hariya nize ko hari ibyo byishyura icyo kibazo turabe hariho ikindi kintu kinakanga ndasabye usigure kuko wavuze yuko hazoba igitigirigitiya gusa akijya mu izamuko abo ni aba bari ku isi bagiye guhindurwa. Yesu yavuze ati ariko irembo rifunganye n'inzira ntoyi nibyo bijya mu bugingo kandi abahabona ni bake ni gute ku bantu bizeye umwami ubu kandi bata kandi atari ubu mu buryo uvuga ubutumwa ntibategezwa kwizera ibi ntibategezwa kwizera uburyo mvuga ubutumwa murabona ntibategezwa kubyizera kubw'ubutumwa bw'igihe cya nyuma mbega abazokizwa ego namba bizeye umwami murabona kandi namba baba batemera kandi bavuga bati sinize ko we ari jambo sinize ko ibi ari byo sinize mu batizo wa mwemugera byerekana aho ba byerekana aho abagana igihe cy'imibabaro ariko abo bemera ijambo mu kunengesera kwa ibyo atari jyewe ndagigisha kubera ariko bibiliya ivugabo bemera ibyo baridegenza kuko bahaye ijambo ryaramaze gucikwa urubanza mbega umucamanza w'ukuri yoshobora gucira urubanza umuntu ukabiri ku kintu kinaka namba igihano cyaramaze kurangira oya iyo nayo mba nari mu nzu y'ingwate hanyuma ukaza maze ukavuga uti ngiye kumucungura kandi wayinjiye maze undihira ikiguzi cy'ugucungurwa kwanjye none wagwatirije yoshobora gute gusubira kuyishyuza kiretse nasubiye kuyigurisha ngibyo iyo nase kunengesera ku jambo rero nsubira neza mu nzu y'ingwati murabona rero nta kindi atari ukugwanira gwaso okanamba ndabishoboye ariko yarancunguye n'ibyiza n'izigiye ko ibyo mfise byinshi cyane ngaha ashaka gufata ibi ibyo uku ni ugukwega kwa gatatu kandi ni ukuvuga ijambo bisa naho bishoboka rwose kuri wowe kuvuga ijambo kandi umwe yoshumbushwa neza kandi ku buryo ubwuzu yateguriwe neza izamugwa mu izuka umwa naho umuntu ibi ni byo cyangwa si byo kandi wosho wabikora akugato neza si byo guhunga ibi bintu byose hariho twamugina hariya guhunga ibintu byose no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu uruka 21 ku murongo wa 36 ubu umugenzi wanjye nkunda murabona ubu niyumvira ngako ufise itangazo ryiza yego umugenzi rero byoba byo wavuze ati mwene data Branham mu yandi majambo ngibi byo ndansi nibaza ko ari sishobora nibaza ko ndasi uku uryohora iyo wavuze ariko sinibaza ko nshobora kubitomorera abantu gatoye murabona wize kubera amajambo yavuzwe n'ibintu nk'ibyo yavuze ko kandi mwese ngaha muri byabona ati nyezi n'ibi bintu byose ibindi byakoze ariko mwarabonye byatanzwe mu buryo uburengeye byose sinigeze ndamubaza nti mwamireka nkora ibi mvuga ibi bintu gutya kuri ibintu ari yasinigeze ndamubaza ibyo we mu bukombe bwiwe bwite bwo ubumana yaje kuri cyo yemaze avuga ati ugende ubikore ibi murabona sinari nasabye ikintu na kimwe kuri ibyo Mose nigeze asaba kujya muri Egiputa ariko ni Imana yamurungitse muri Egiputa murabona ubundi bibaza ko mwemu yera yoza kuri cyo yemaze akavuga mwiyere kwa ati ugende ubwire umuntu umuntu akamunaka ko batari bagerageza akunesha ikintu kinaka kandi na nibashobora akubikora kandi banywa itabi banywa inzoga barabesha bayibasanye barasambana icyo ari cyo cyose igishoboka cyane bafise mwemu iyo kwifuza kandi ugende aho bari maze uvugiti uvuge uti wa mwemu we soka hariya iyi mbohe ndayigize uwitegenza
And then there's four or five.
Beka Joba, Atanyeka, Ego Jukuri Joba, Atanyeka, Joshika, Ariko, Ubu, Kuguchachisha Kwanjero, Guchachisha Ni, Misigura Kuba Ukata, Ushotim Ravana Gendaria, Agufashe, Uyumunu, Dachachisha Gusa, Akomicha Kuba Tita, Ravana Rero, Sindabizik Shobora, Aguama Gazina Gumami Kuribo, Ushora Kuba Sengra Gukora, Iteni Futa, Atoche, Yomba, Nani Fiso, Ujob Ganje, Ikitondo, Nana. Iki kiganiro ni umufaso ni mutoya yicaye muri iyi ntebe abasunika kuza muri iki gikorane mu uno munsi bategerejwe guhamagara he ikigo kizimya umuriro ukumukura mu nzu yiwe muri iki muri Chicago kandi abantu baba kujya ibarabara kandi nibaza mu gikorane murabona Nukori ki? Iya abana rinda bishowe nyimu ndafise ububasha bwo kubikora ariko ntegezwa akunira amategeko ngo ndabikore murabona ndafise ububasha bupfuye ku mana bwo kubikora igihe atanze amategeko ategezwa gusubira muhira yakize murabona ndazi yuko uko ari ukuri murabona noshobora akumira kuri ibyo muri kino gitondo nkuko nobaye muri kino cyose murabona uko ni ukuri ariko icambere murabona nibyo byose nta numwe imbere Yesu ubwiwe yavuze ati umwana Na kintu ukora ubwiwe atari cyo yabonye data ukora ibyo ni byo umwana akora uko nyene turazi ibyo Yohana 5:19 ni byiza umwana nta kintu akora ubwiwe ariko icyo abona data akora icyo nicyo umwana azokora uko nyene n'ukuri mbege yere kwa barose imyaka yaheze yigitangaza gihamba kizoshika hafi ya
The scripture
says
The scripture says she must have long hair.
Nararatse mu kitabo cyangege noronka nyuma shiraho kaimenyeso uko kubaza buhari hari hagiye gushika igiye nari nategerezwa kurabaho ivyo biti vyise dere nkuko ugusutangura kumanuka mu musozi hari ya kurwandi ruhande kumanuka ikoroja namaze gushika ejuru ku musozi New York Albany nari gutegerezwa kuraba ivyo biti vyise dere kubgi isanganya riteye ubwoba nari kwagirira kandi kubwo ubuntu bw'Imana narako orotseje kubga kiri muto yariko aranywa icupa ajya whisky icwa umuhogo wiwe yakirwe hajya nyene hamwe ni icupa yari afise mu kanwa akiwa afise imyaka 13 nanje nari aho nyene ico gye murabona ubu ivyo byo bari to umwari ko maravuga na somye ivyo kandi rerege nari afise igikorane kwa bene data ba
bi
person bitegerezwa kuba byari byategerezwa kuba yari George and Carlton murabona ivyo byari ibindi byashitse hari ya kandi rero hari ibindi nye bitatu hajya imbere sinabonye ikintu na kimwe atari ifyashitse nimba nimba umuntu yanditse kino Yesu akucandika no kumbwira ibyo navuze icyo genyo nzogisuzuma murabona nimba umbwira gusa ibyo navuze yere kwa kuko nabonye mu yere kwa hari yawo bintu Nandika mu gitabo kandi ahanyo byabereye nkuko nta kintu na kimwe fise cyanditse neme namenye ikintu cyose muri ibyo kandi rero hari ikindi kintu uko ari gukizwa kwa Omar Presse hari ya Efo cyaje yavuga nabi kuri cyo kandi murazi yaje mu ishengero hanyuma arabatizwa mu itsina rya Yesu Kristo yo yaragwani ije cyane kuri cyo hanyuma nagumanye nawe ge kijoro nabandanje ndamukunda gumajya hajya nyene ariko aherezo araza kuko umwami yarambye ko yari yagiye kuza kandi rero nanagumanye naryo cyane murabona cya kintu nyene kumuvuga butumwa muto yicaye inyuma yanje ngaha nagiye ikarusavire kuvugana nawe igihe kimwe kuvugana nawe mu ishengero rya metodiste kandi yari umu metodiste rwose icyo shatse kuvugana nanje ngaha navuze ni umunsi umwe nzobatizwa mu itsina ry'umwami Yesu Kristo kandi narabikoze ni mwene data nevire byo bahari bibikurikiye wewe ku ari bibi ku ukurije kugira ahantu baringaniritse imishatsi ndi umuntu amwe imishatsi kandi akayiringaniza kandi sinizera yuko abakristo bakwiye kumwa imishatsi ariko ndakata yabandi kandi nibaza ni TENT ibyo bizigura irangi nibaza sibyo usigira irangi musikanje ugikundira no sinzi icyo no kubyumviriza sino obwira abagore ko ubijyanye n'ibyo gusiga amarangi mu umushatsi nta cyanditswe afise ikibyanka ndashobora gusa kugumana n'ibyanditswe murabona ibyanditswe ntibivuga ko batokora ibyo ibyanditswe bivuga ko ategetswe kugira umushatsi muremure kandi nyuma y'ibyo sinzi yaho noja murabona sinzi ikintu na kimwe kuri ibyo ubu umukozi w'imana ari ngaha ahantu hanakanzi umugenzi wanjye uwa cyane twari ko turavuga nawe ujya wundi munsi kuri Blue Brown igihe twari ko turafungura ibyo mu icyo yavuze ati umugore yarateye isoni koze imbere yawe umugore mutoyi mweranda cyane yubaha imana kandi n'umudamu mutoyi mwiza nyokuru kandi ariko we ni mwiza w'ingeso nziza umugore nyawe umugore wanjye yaramukunda cyane uno mugore nana nanjye nibaza ko we ni umugore nyawe cyane we sinzi nimba yicaye aha nibaza ko ari mwo nibaza ko umugabo wiwe ari ngaha nawe yarambwiye aravuga ati yeretse umushatsi wiwe yaretse umushatsi wiwe urakura inyuma yo kukumva wigisha nawe arabona ko uko ari ukuri ariko yavuze ati we akoresha irangi rinaka mu mushatsi wiwe nawe agerageza uko ashoboye kugira ngo iryo rangi rigabanuke imbere yuko yegera aho uri rero namba mushikanje mukundwa nubaha ibyo cyane ndafise ukubaha ku mugore azogira uko kuko abandi bagore baraza bakagira imishatsi uko ariko kose cyane bakagucira amate ku kuguru kwawe no kugendagenda ku bwibone kandi atakubaha na gatoyi wibuke Yesu yavuze ati ibyo ukorera bano uba ubikoreye jewe murabona nanjye ndubaha ibyo muri we kandi imana izo guhetsagira ku bw'ibyo ariko mushikanye uko bijyanye n'amarangi y'umushatsi cyangwa ikintu nk'icyo sinshobora kwemeranya naryo ubiciye mu byanditswe ku bw'ibyo nibyo biri kuri wewe murabona wowe niwashaka kubikora ibyo ni byiza kuri jewe ariko jewe nzi ishengero ntari ariko jewe nzishengera ntirifise imigenzo nk'iyo nimba ushaka icyo ari cyo cyose kitari muri ino bibiliya yemwe ura ibyo biraba wowe murabona ariko ndabaye impanuro zanjye murabona uko nomenya kose murazi gusa ni kamere k'umugore gushaka gusa neza ategerezwa kuba uko mwari muzi mu buzima bwose hari ikigabo nicyo cyiza kirushiriza kiretse ku bwoko bw'abantu ufata inyoni iyo ari yo yose y'inka afata ubwusho bw'inka n'iki iyo ari cyiza n'inka y'amahembe ahetse y'ingore cyane n'ishuri nini yafata impongo ni kuvuga yose ari impongo y'ingore cyane y'ingabo ufata umugore w'inyemera n'ikihe cyiza cy'ikigabo cyangwa cy'ikigore ubwoko bw'inyemera icyo mushaka cyose fatira ku nyoni cyiza inkoko isake cyangwa inkoko zifatira inyoni ntoya nini ya nziza y'ingabo cyangwa ntoya y'ingore y'umuntu wahese yibereye ari ya mucari kandi ibundikiye amagi murabona ibintu byose byo mu bwoko bwose ikigabo ni icyo cyiza mu minsi yose kiretse kigore ku bwoko bw'abantu kubera iki gitera ukurimbuka satani niwe yatoye hariya kandi ubwiza ni ubwo satani murabona satani yari umwereka mwiza cyane yari umukerubi atwikiriwe raba ubudasa bw'umugore w'ubu nicyo buri nibangaye bibuka patinani cyangwa ibisomwa bya Paris Brand turabe ibiganza byanyu bamwe muri mwebwe mukunze n'ibyo murabona yavugwa ko yari we umugore mwiza muri Amerika umukobwa w'umuyabaga mutoyi mu ibarabara yabaye mwiza inshuro zibiri kumurusha ubu kubera iki n'ibyo neza biriya ivuga igihe abana b'imana bitegereje abakobwa b'abantu babona ari beza yari umugwi w'abagarariki watumye habaho umunsi ture kwisi ima maze imana yonya kuremwa ikiremwa muntu cyose murabana nibyo kandi iyo umuntu ibyo uyu munsi ibyo se byagaze kuri wowe no kwi no kubwiza hamwe n'ibintu nk'ibyo mu gihe ubwiza ari ikintu kibanga cy'umutima murabona si ubwiza bwo hanze reka abisiga ubwabo si ubwiza bwo hanze ariko ni ubwi imbere bw'imwemu yo gutekereza n'ubwitonzi nini umu kristo rero ubu uko kibazo cyanyu mushiki wanje sinzi neza neza icyo unababwira rero ndashobora guhagarika buno nyine cyanyu nongere gufata iminota 30 hanyuma mbega iminota 30 nibange baguma ha indi minota 30 kandi n'ibyo biraza kutwongera umwanya utari mutoye mwicyo yemwerekanya rutse rero mwene data Branham mbega igitabo cya mbere cya Timoteyi 2:9 gisigura ko umugore adashobora gusiba imishatsi yiwe imishatsi itsibye isigura ko ari imishatsi isutse ubiteguwe mushikanjibi rero ndanezerewe ko ibi byakurikiye ibi sinigeze ndabitunganya hariya ariko nuko byakurikiranye neza mwitegereze imishatsi itsibye iyo umugore muri kijya gihe icyari ikimenyetso cy'umugore wo mu ibarabara nibyo yakoze yatsibye imishatsi yiwe kandi Pawulo yabwiye abakristo ati rero uyu mwitwikiro ntube utsibye cyane utsibye cyane usutse byose ni kimwe kugira ngo batsibe imishatsi yabo kuko basa nk'abandi bo mu isi rero mwategerejwe kudasa n'isi cyane gukora nk'abisi murabona abagore hariya bategerejwe kuba batandukanye murabona oya rero gutsiba imishatsi rero uyu munsi imishatsi itsibwe ni byiza kandi biri kure y'ibigezweho by'isi ubu murabona abagore uburyo bwo isokoza uyu munsi nimugumane imishatsi yanyu mu buryo bwose bushoboka nimuse n'abisi murabona nimuga se nabo kandi nimukambare nabo nambabo ambara amakabutura ambara ikanzu nanamba abasokozi abisokoza bose yikate kandi muyimwe kandi mwame mubikora mwebwe mureke iyanyu gusa murabona kandi igisuko nari ariko igisibo ikibazo cyari mbega igisibo bisigura gusuka bisigura gusiba yego nibyo kandi ubu nibarabara rero nararabye ibyo kugira ngo menye neza haraheze imyaka icyo bisigura gutsiba umushatsi murabona umugore mu by'ukuri abagore ba kera bashyira imishatsi yabo inyuma hanyuma bakayifunga nk'uko umurizo w'ifarasi umeze uyu munsi kandi baca bayisu bayizungurutsa barambara amakanzu nk'uko ariko abagore bo mu ibarabara barafata imishatsi yabo bagaca bayisuka umutwe wose hama bagaca bayizungurutsa nk'uko kandi bagaca bashyiramo amashu ubwo n'ibindi nk'ibyo kandi uwo yari umuyabaga atagezweho niyo atagezweho mu ibarabara gusa nk'uko twategerejwe kuba icyo twita umuyabaga atagezwe iki gihe uburyo yambara ndiko mvuga umuyabaga atagezweho kubera murabizi ko ndi umuntu ashaje niko twabitwa mu gihe cyanjye ni gute babita jyewe imana we sindabizi ibiswi cyanyu ikintu kinaka cyanyu ikindi rero ibyo arizo byose bahe izina ryose mushaka barabikunda nyine data Branham mwari muzi kuri bande imwe ko Nowa yakijije umuryango wiwe bya bisigwa ko nyina w'umuntu yashobora kuronka nk'uko kwizera kubwo urugi rwiwe none bisigwa ko umuntu wese wo umuryango azokitwa namba tubyizeye rero ni yego ubwo ni ubwoko bwa mwetegerejwe kumera amagabo kukuntu nishuragi ubu murabona ubwa mbere mwavuze muti rero mundeke ndabirabe mwaravuze kuri bande imwe yanyu ko Nowa yatabaye umuryango wiwe kubera iki kubera abari bizera nibyo kubera ko bize ubutumwa bwiwe ibyo byo babisigwa ko nyina w'umuntu ashobora kugira ukwizera kumwe kubwo urugo rwiwe rwo mushikanje ndashobora kubona umutima w'umumama mutoya yaririra abana abiwe none ibi byo babisigura ko umuntu wese wo mu muryango azokizwa namba tubyizeye yego nibabyemere nibyo mwibuke wa mufiri pia jaira izere kubwa mwebwe babiri namba mufise kwizera guhagije ku ubwo agakiza kanyu mwite bwite nimwoshobora akubona ko kwizera nyene kuzo okorera akubantu banyu kwizera niki nubushobozi butaboneka murabona niki niki nimwe munyira atanga kwizera murabona ninkomezi zitaboneka kubera iki ndambika ibiganza kubagwaye murabona namba nshobora kuronka kujya gusigwa kwa mwe munijya mwe muri uriya muno hari yako hari kintu kinaka kizoshika murabona hano hari mwe muyera zobamenyesha ibishi ibihishijwe mu mutima zokora ivyo yavuze neza na neza ko azokora mugi iyo cyanyuma abantu barizera ivyo barabona ivyo ego mugenzi ndizera ivyo rero namba nacitse umuntu gusa umuntu asanzwe cyane kuri mwebwe murabona abicika gusa ikintu ugisanzwe ukagerageza umunsi umwe gusa kandi ukagerageza undi munsi murabona uko niko ni ugutomboza gusa ntuvyize ubwa mbere murabona kuko neza ako kanya umaze kuvyizera urya mugore yavuze ati ninashobora gukora kumuzu yiwe ndakira neza kandi yarabikoze murabona niyavuze ati reka subire ngerageze murabona yaravyize murabona ibyo nivyo rero ni uwizera gusamwe nibiri muri wewe byose kubu umuryango wawe ubu mwonga niki kikinere nyege nizihe izihe nkomezi zirimo mu ukuboko kwanje atanyeka si inyama yanje si ni imwe mu yanje atanyeka kuramwe iyo mwe munone iyo nyama igiye gukora iki yarapfuye uko bishoboka murabona izobora ariko ni murabona ni imwe mikomeza mu murabona Samson muto ibeshi ba muri bo ba abonye inzugi zisa nizoba hagati n'inkingi zibiri ngaha yemwe umugabo angana kuriya yashobora gufata intambwe mataka icamwo ibipande mene data Jackson intambwe isimbiye ku mugabo nkurya afise urugi avizo urugi ibitugu nkurugi byigwiraro yemwe atanyeka nivyo baye banga ariko ibanga rya uko yari agahungu ukonze kimishasi yitsinza kagabo gato y'ubwoko bw'umuhungu muto yitwara nk'abagore umuhungu ubanye nafise ibi isuko indwi ibitebyo manuka gushika mu mugongo nk'umukobwa ariko uravye na kintu yari yishoboreye gushikaho mwe muhora hamuza ko kandi ge mwe uhora hayamuza kwijya nambwe yaramwegere maze yatonoma yaciye mu ipande ntiyari Samson yari mwe mu yuhoraho none yofata gutogwa se rw'inyumbu rwabaye muri burya bugaragwa kandi rwabaye umweru kandi izo nkofero zicumuza ofisi ya zapima nyibirometero bitandatu tibi nimba tumuringa yemwe ufate rujya rwase yamaze urukubite kuri imwe muri izo nkofero zicumi yocikamwe ibipande igihumbi murabizi bo kubise uko rwasa rushaje gumya ariko raba hariya yahagaze hariya afise urugwasa ya kiganza ciwe kandi yatsinze hasi ofisi ya gihubi igihumbi abasigaye birukiye mu bitandaro yavuze ati nimuze namwe mura rushaka ko gatoyi yari akiri ofise vyari biki mwe muhoraho iya muce ko murabona rero ni mwe muhoraho kandi iyo afise mwe mu w'imana muri wowe wo kwizera kubwa agakiza kwawe kawe bwite shira ivyo ku muryango wawe vuga ati ndabasavye mu izina rya Yesu Kristo ndabasavye mana sinzi ukuntu ugiye kumutuma ubikora n'ukuntu ugiye kumutuma ubikora ariko ndavyize mwami fashe ukutizera kwanje vyishutse amaze witegereze ibishika bizokoreka mbega umugeni mbere yuko Yesu azogira ubushobozi bwose bwa mwe muyera ubwo gukora ibitangaza kutsura abapfuye n'ibindi nko mu mvura y'urushana canke y'imvura y'urushana ni abayuda ibihumbi ijana na mirongo ine na bine mbega abakozi b'imana bose bazogira ibi mbega twebwe canke turindiriye gusa kuza kwiwe ego murabona mugenzi sindi umunyateolojia kubwibyo ntegerezwa kwigishwa ivyo inzi ivyo vyerekeye bibiliya mubita mu bitutu n'ibigeranyo munyita nk'umuntu ubigeranya ariko namba nshobora kuraba kuri rujya ruhome kandi nkaba narigera nibona na rimwe rero ndaraba kandi nshobora kubona ko mfise umutwe n'amatwi n'ibiganza kandi ndazi ikintu kinakacereke ico nzosa naco namba asubiye kwibona murabona ninabona ishusho yanje mu kirori ndazi uko nosa yomba noshobora kuca kure hanyuma nyiraba rero uko niko niyumviriye kuri bibiliya ibi bintu byose abaroma 13 bavuga ati vyashitse kugira ngo bitubere uburero dushobora kuraba inyuma kandi tukaba ico vyari nk'ukwezi kugaragariza izuba turazi ico izuba rizoba vyari namba tuta tutari igera tubona izuba dushobora kubona ukwezi kandi tukabona ko bigiye kuza tukabona ko bigiye kuza rero ngaha nizera n'umutima wanje gose nga turi icyanki y'imisi namba atari twebwe ni umuntu munaka abitegezwa kuba ntage gisigaye turi kuyerezo bose isi imana yakoze isi mu myaka ibihumbi bitandatu kandi ku myaka ibihumbi ndwi yara ruhuse yavuze ko umuntu atazokwigera abaho icyo gihe umwaka cyanke umusi muzo ukijya ko niwo musi muzo fata mucanke metusera niwe muntu yiga kubaho igihe kirekire muri bibiliya kandi yari afise imyaka 969 kandi nigeze amara iyo myaka 1000 ariko imana agiye kuzobaho mu nganji y'imyaka 1000 kwerekana ko igihano carishwe umuntu abaho ibihe bidashyiraho umunsi urazege kiraze bari mu bihe bidashyiraho ubwo rero narosa makete meshi cyane ku butumwa ebwo kumusi winga ibiri cyangwa itatu wahe yetse kubijanye na ahantu umuko w'umugeni batoba muri kazoza byarakoza ahantu hamwe rero kuri benshi muri bo byo byaranywetse ko cyane ntibiramvamo rero itegeretse kuri ibi murabona Aburahamu yabonye rero uko yakoranye na Aburahamu niyo yakoranye n'urubyaro rwe rero umunsi umwe ninagaruka igihe kinakashaka gufata ibi nkazi njiramwo kurushiriza nkabereka neza neza inambuko z'ubuzima bwa Aburahamu bijyanye neza neza narutewe siye no kubandanya gushika ngaho neza neza nyine ingene yakoranye n'amashengero nk'uko yakoranye na Aburahamu ingene yagaragaye ingene igihe yemeza isezerano yamugiriye umunsi y'amaraso asesetse cyari igihe cya Philadelphia ego mugenzi cyari igihe cy'amaraso ruteye igihe cya Wesley ariko rero raba igihe cya pandekote amaze gushika hariya yatanze isezerano rya El Shaddai nuko nyine ikibazo niki mbego yashobora konka ibyo byashyizwe imbere ya pandekote murabona murashobora konka ariko nabyo bakoze bifataniye imbere y'igiti ni aho basohotse bapfa ariko rero urubyaro nyakuri rwaje konka kuri iryo bere none nikiye kimenyetso cya nyuma barose imbere yuko uwo mwana w'isezerano bari barindiriye imyaka yose yagaruka yari imana ihagaze mu ishusho y'umuntu kandi yashobora kumenya ibyiyumviro byari mu mutima wa Sara akaba ari ishengero agereranywa ishengero kumenya ibyiyumviro biri mu ishengero ryari rya nyuma ryayo nibyo kandi ako kanya inyuma y'ibyo yasubiye guhinduka umugore akiri mutoye nawe umugabo akiri mutoye nuko Isaka aragaragara umwana w'isezerano izira yuko mubona ikintu cya nyuma kizoshika ishengero imbere y'izamugwa neza neza ndabyizere imvura yarahise musome gusa ibice bitatu ubyambere byo mu byayishyuriwe maze muzobona ibyasezeraniwe ishengero nibyo byasezeraniwe ishengero hariya nyine ibihe by'ishengero mwarabonye wa musige notangura zijya nzamba mwemuyera yavuze ati ibyo si byo ngaha murabona rero imvura y'urushaho n'abayuda n'ibihumbi 144 n'abane ya ibyo si ibyo nti ibico ni nigeriya na mosiyo niho byabitangaza bishyika ibintu abantu bamwe barindiriye pandekote kubijyanye n'ibitangaza niho bazoshikira muri ibyo kuri bo murabona ibya uriya na Mose bazokubitisha isi umuvumo imivumo uko babishatse bakinga ijuru ngo imvura ntigwe mu gihe cy'umuvugishwa bwabo kandi Imana izohagarara ibagwanire nk'uko yabikoze kandi izobakuza ukuboko kw'inkomezi neza neza nyine nk'uko yabikoze muri Egiputa murabona ibakura muri zo nteguro z'isi kandi izobikora ariko ibyo si dutegerezwa kandi kurindira kuza k'umwami kurindira gusa mugumiza amatara yanyu ateguye yose yuzuye amavuta musenye igihe cyose atari buri munsi buri gihe mugume gusa mwiteguriye mutekereze maze muteramaneyo turindiriye kuza kujya munsi mwiza w'inganji y'imyaka 1000 aho umwami waca aheza igihe azotsira akajyana umugeni wiwe amurindire yo mana we yo umuntu umutima wanjye wuzuye umunezero umugihe nkora nterama nkanasenga kuko umwami wacu agarutse ku isi ubugira kandi nibyo byizigiro by'ishengero mbegi izina rya Yesu Kristo mbega izina ryo Yesu Kristo birakwiye kumubatizwa cyangwa bitegetswa kuba mu izina ry'umwami Yesu Kristo uri kimwe muri ibyo cyo mfata umwami Yesu Kristo murabona kuko niyumvira yuko ari umwami wacu rero izina rya Yesu gusa nkuko bamwe muri bene data babatiza ndashushanye nabo ngaho murabona kuko nzi yuko ofisa abagenzi beshi bitwa ba Yesu bavuga butumwa wagenzi beshi muri wa Mexico n'ubutariyano nabandi ba babita Yesu uko bwivye rero Yesu nibikwiriye yavuze ari Kristo umukiza nuko yavutse ari umukiza Kristo wasizwe kandi inyuma y'iminsi umunani yahawe izina rya Yesu murabona rero yari umwami Yesu Kristo ibyo nibyo yari nibyiza mwene data burana mbega umwami yawo bemerera yuko mutwigisha ku bibazo ukibazo cyo kurongora no kwahukana uyu mwanya ikibazo mbega umugabo arashobora kurongora umugabo akahukana nawe maze akarongora yundi namba bose barongo yundi bome baba basambanye mwavuze yuko byo cyangwa ubyara gw'inzoka gute rero ngiki kimwe mu bibazo by'inkora mutima bya mbere dufise muri iyi mirundo kandi nico kibazwa kurusha ibindi mwimwe mwisi uyu munsi rero munyumvirize kandi mfise impamvu yabyo yabanazana azukuri muri bishengero no kuri iyi bande muri iki gitondo ikintu cy'ukuri ki kubijyanye no kurongana kwa kana byosambura buri shengero ryose mugi ubu baramutse babyumvise murabona nibyo rero mufashe hano muri biri imbere yanje fise uko niko rahagitse kuri ico kibazo kandi impande zomi ziriko ziraharira bari mu makoza babomi basubira gushingira ababi anye nibindi bomi bari mu makosa akuvyo bakora ariko muvyo harimwo ukuri hagati y'ibarabara sinshaka kungiye gufata amajwi kuri bande ku buryo naho hoba ikintu kina kacyo ushikira rero abo bene data bazoshobora kwivugiritsa amashengero nakiriyo murabona ariko nshaka gufata amajwi kuri bande kuri ibyo no kubereka gusa aho biri ariko narumva ko ndongowe n'umwami sinzovuga ikintu na kimwe kuri ibyo ariko ndumva ko kuri ibi negezwa ku urongorwa n'umwana atari uko nzokora ibi bigusumba agukora ibyiza murabona ubundi ashaka ko mubona ibi ikibazo mbega umugabo arashobora kurongora umugore akahukana nawe maze akarongora uyundi namba bose barongoye uwundi bomi baba basambanye rero mugenzi wanjye sishaka kukubabaza ariko uko ni ukuri Yesu yavuze ati wowe wese yabiye umugore yirukanye akora icyaha cy'ubusambanyi murabona sishaka kubivuga ariko ni ukuri wavuze yuko ibi byafatanye n'ubyara rw'inzoka murabona nsini ibuka ko navuze ibyo ariko nkumbone nabivuze ahantu hanaka navuze ikintu kinaka akuri ibyo nka wa munsi navanze ikintu kinaka byarashyitse ndabyumva kandi ni nabitahuye icyo gihe kandi biri ku ibande kandi nkumbure nzozo zo kumva ibyagiye nariko ndavuga iby'inzambandwi navuze ko zari inzambandwi nariko ndavuga umunsi mukuru wa Pentekote gupfa ku munsi mukuru wa Pentekote gushika ku ndwi gushika ku nzamba ari wa masabato indi wa masabato indwi yari hagati y'umunsi mukuru wa Pasika n'uwa Pentekote murabona bikaba byakora imyaka 50 murabona ariko icyo nariko ndavuga ni uko navuze ni bisuguri bihendwe by'urushengero kuri iyo bande n'ibyashyika mukayibona cyangwa icyo aricyo cyose kuri iyo bande aho utegetswe kuba yuko uko kwezi kwindwi inyuma yuko yize byinjira muri uwo munsi mukuru w'inzamba bisuguri bihendwe iby'ishengero amezi indwi ni amasabato ndwi amasabato ndwi amasabato ndwi yaja ku narabisiguye hariya navuze amasabato ndwi kucyo ariko rero inyuma y'umunsi mukuru wa Pasika cyanye umunsi mukuru wa Pentekote hanyuma haza umunsi mukuru yuko umuganda wa wazanwa uzungagijwe murabona rero mwibuka hariya umuganda wahinduka umukati inyuma y'icyo gihe murabona igihe uwo muganda umwe rero byose bica mu mukate yo n'inyigishamba yariya sina bikaba kabye ariko nibyashyika mukabyumva ku ibande yanyu mwibuke murabe muri bibiliya murabona nyamezi ndwi inyuma yabyo muharura amezi ndwi nzero ruhuma mwaro nindamugiza rusama rweshi na mukakaro yoba mukakaro amezi ndwi byerekana ibihe ndwi by'urushengero byuje umukozi w'imana muntu akayashobora gufata ibyo kandi rero utahura murabona ntibyiza rero kuri ibi ngaha tututumere gusa nka muri ngibi byo mvuga reka mvuge bisi umwami ndabivuge namba warashingi iwe muri iki gihe kandi mwemi mwarakijijwe kandi muzuye mwemugera kandi mukundana kandi mufise abana batoya yubu mwibu kibini chewe si umgani urabona mubanda anye maze mubane munezere kuko niwoshora kubana numukore wawo wambere handi wo niwo bawara abiri we ukonero usitse uyu ukaja kuwambere ukora bibi biruta ibyo wakoze ubwambere murabona rero urabona uri umukwa
continue on
uyu mwanda nta buryo bwo ukubisokamwo hoba uburyo bumwe bwonyine bw'ukuri ishobora kuvuga buvuye muri bibiliya umwe wese ubu abe wenyine murabona ubu ariko ubwo nibwo buryo ubwo nyene ushobora kuvuga ubunyene ariko harimo ikindi kintu hariya nana ashobora kubabwira ubu n'impamvu mvuga nti si cewe ariko ni umwami mubandanye nimushobora kuzana ibyo ukwibande kandi umunsi umwe ni nabizana mwibuka uburyo nabivuze namba mufise ubwenge mwoshobora kubitahura murabona n'ukuri nabivuga kandi rero mwo bimenya mwe tatabura nande twoja muhindi muyandi mashengero no mugiye batemeranya nawe atangiye kahego Yesu yarabikoze giye batemeranya nawe bandanya tubona ngaha bavuga ngo twoshobora kuja muri ndi shengero itemeranya nawe atangiye kasisi cewe jenyene muba imana murabizaro hariho abandi bantu muba imana hanu hose niteko ndi umwe muri bo murabona ariko nimuze narimwe ngaha bara ma magariye kino nk'iki wundi munsi uwo mugwe muri Arizona wa mwege kuri ibyo murabona umugwe abakozi b'Imana bavuze uti ikintu cyonyine tukwanyira mwene data Branham kimwe muri ibyo bintu ndi abantu bazanga bari kumwe nawe ntidushobora kumumvisha kuca akwishengera hari hose bavuze bati bafise abana n'ikintu cyose ntibashobora kuza akwishengero kandi bafise bati twababwiye ko twabahaye ikaze ku ukuza mu ishengero ryacu rero ndatiko babakobera kandi bashaka ku muba banywanya ariko nimutegerezwa kuba banywanya ariko mushira abana banyu mu ishure ryo kuwinga ahantu hanaka kandi muce ku mwishengero nimwicare muhira muce kuro uba no guhiga ibintu nk'ivyo mu kumusi winga muvuga muti yemwe sindi umunyamategeko yemwe byo baziza muba umubaye muri ubwo buryo byakanya gatoye mwaka ishubahiro ukutsuka Kristo kwa Kristo mwo muje mwishengero hanu hanaka yomba ivyo iyo mba nagenda iyo banashobora kuronga iyo banagenda kwishengero ina kanzi ko ayo ikintu ukimwe cyonye na abo bantu bigeze kuvuga nize bavu bavuze ko bitse ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana baravuze ndabitekeranya ariko na nzoja akumumviriza wabivuga nkumbere muvuga ivyo ni ishengero nkumbere ishengero ikurikira iyo ba ikintu kinaka nabapa cisti bavuga bati ego nibaza ko utegetswa kugira imigendera nzozo kwemeranya nabo ukuri ko rero nize ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana nize ko utegezwa kugira imigendera ni byiza rero nkumbure hariho assemblies of God ubundi bizeye murabona ndandazi ko ushobora gusangira nabo nk'udupande dutatu cyane tune tw'umukati murabona kuko bashobora kwizera nka wa munsi uyu muntu wenyine yarahamagaye kandi yashaka kumenya ibyerekeye byo rero yavuze ati wavuze uyu mukozi w'Imana hariyo uyu mugabo hariyo yashaka kuvuga byinshi kuri ibyo mwene data ko yari mu rutsatsa na rukome yavuze ati yemwe mwene data Branham murabona yavuze ati arabagwanya mwebwe abasa Assemblies of God kandi namba bishitse umukozi w'Imana wa Assemblies of God akagwa kuri iyi bandi ndashaka ko mumbire ijari nigeze gwanya umuntu muri Assemblies cyanye umuntu uwo ari wese bishoboka gute mugiye iki cicaro gikuru cyanye ubwite cemera ko nabarungikiye bitatu vya kane Eto muyoni w'abantu baje nabyakiriye nabyariye Kristo nda Gwanya Assemblies of God gute ndwanya Assemblies of God mubiki kukino gwanya kukino gwanya business sindwanya business sawa Assemblies of God cyangwa of God cyangwa umuntu n'umwe ndagwanya uburyo bwo gukora bitini kose butandukanye n'abantu murabe narungiye Assemblies bijanye n'ibyaro byo ba bwite bitatu bya kane ezi muriyoni wa abantu baje bwite iyo baba bari babigucyono bikora kuki kukini baza ko hariho ahantu heza ho kubarungikira mubi kubarungika mubi igihugu haba kuba osinezi change haba mwamge bafisi kwizera kwa gipene koti kuko bizera gukira indwara havuye kumana bizera ibyisiga bwenge bizera mu batito bamwe muyera nibyo birushirije kuba byiza se zishobora kubaza na bose nganzo barungika aheza kuruta handi mwarigetse hanyuma kunyuma mwarigetse kunyumva gengira mu hamagara kuri arutari mvuga iyo ndabazanye hejuru hariya kandi nabagakizwa mvugani ubu muce kwishenga gitsa kumutumwa bwiza bwuzuye kandi mironyeri shenge ganyu ni ibangaye bigeze kunyumva mvugitse atanye katanye kayeme none no bandi kirici hariya no bandi gajya kurungika abana banje ebwite kurupfu ubibe bimbe kure ya mugenzi namba mugashobora kugenda namba mugashobora kutanga akuri shenge mu cheri shenge imyano anaka muce mutegere mutegetswa kwakira ibyo bakora byose gice cy'umukate rotanga mwakire kuri uwo mukati ge habazanye tungurusumo yemwe mu murayire kamurabona nivyo sishobora kuba atuma gukora ibyo ariko nivyo atanye kamuce kwishengera aho hari oho so mujyango wishengera uguruye muceyo mwihuta uko mushoboye namba batitse yemwe rero nimutegetswa kwiyunga nimube abanywanyi babo nimube abanywanyi bijyo ariko byose mu mashengera yabo ariko muce kuri bo mufatanye nabo mumenye gute ko hari umwami yavuze ko azofatanya hamwe kuba ibyiza kandi mwumbure hari ubugingo hari yabutegetswa gukizwa kandi mushobora kuba akiriza umuco murabona mugende hariya ni mugende mwishyira hejuru mugende mutegereje kandi abantu bazotangura kuvuga bati uwo ni umugore w'umukristo n'umugabo wa mugore w'abagabo umugore w'abakristo uwo ni umuhungu cyangwa umukobwa w'umukristo mana we nifuza ko umugenzi bifata by'ukuri nk'abafise ikintu kinaka murabona kandi bavuga bati nibiki ngibiki rero mubabwira ariko mube umunyu gusa kandi bazogira inyota umukunzi mwene tutabura na mbega urizera ko ikimenyetso ibimenyetso byo kurikira abafise mwe muyera bose yesu niko yavuze muri mariko 16 namba ari uko ni gute ku bantu bizera ubutumwa nibiri muri ibo byose yamara badafise ibimenyetso niyo batizera bakeneye mwe muyera namba ariko ndagusabye twigishe uno munsi ukuntu tubona mwe muyera twizera ko uri umuvu ubwitsi w'imana wiki ya chachu mwene so urakoze mwene tata brene mwene tata akubona nga mwene mwene so kandi nibaza ko aricho arikibazo cyiza abagenzi ego n'ikintu gike ngeretse gitoye no kwifuza akuvuga kuri iby'ukuri ibyo igihe kirekire gito gatoyi mbishoboye murabona n'ikintu gikengeretse murabe bamwe muri mwebwe mura abona iyo nimushobora kuronka umubatizo wamwe mugera mudafise imigenderanire igihe bishyitse rero iyo wizeye agace kose kicambo vuga ko wize agace kose kage hero jambo riri hariya ririndiriye ko mwe muyera ari shira mu bikorwa ariko bisaba ukudomekwa akwicarangi ngiryo tara harimwo n'urutambi ni umucafu urutambi wose ni ikintu cyose iryo tara ritegerezwa kugira ariko umucanwa utaraza kuri iryo ntirizomurika umuco namukeye nawo iryo tara riba iritunganye gute n'ukuntu rizokwaka mu buryo butandukanye gute n'ibintu byose bitegetswa kudomeka kwa hanyuma rikaka kandi ke wizeye kandi ugizwe n'inyigisho kuco mwe muyera ari urukundo umunezero amaho ubuyangana ubugwaneza ibyamwayama igihe mwe muyera biciye mu migenderanire irurumba atazomanuka kandi yatse iryo tara rero uri ni warose mwe muyera murabona utegetswa kugira imigenderanire kugira ngo uronke mwe muyera n'umunyanyi w'ishirahamwe w'ishyirahamwe ry'abakozi mbega ni bibi ku mukristo ijambo rivuga riti ntuhirahire ntuhirahire dutegetswa kurahira kugira ngo dushyigikire ububwirizwa shingiro ry'ishyirahamwe ry'abakozi sindabikerebutsemwo kuva mbaye umukristo ariko ndatanga intererano mbega izina rya Yuda Isikariyoti ryarahanaguwe mu gitabo cy'ubugingo bw'umwagazi w'intama cyane ryari mu gitabo cy'umwagazi w'intama ni byiza kuba munywanyi w'ishyirahamwe ry'abakozi kandi azi ko mukora mwebwe abagabo mufise amashyirahamwe y'abakozi n'ibindi mu ndanamba mushaka gukora mutegerezwa kuba abanywanyi baryo nibyo neza neza mutegerezwa gukora ibyo ariko mube maso murabona kuko bigiye guhinduka bive ku kazi bije ku itini muri iyi si misi murabona rero mwibuke gusa nineguza kwiyunga ikintu cyose nimushobora gukora nibazobarekera ku kazi kanyu muri abagumusi namba mu namba mutari muri ibyo shyirahamwe ubu mwibuke mwebwe mukiri batuye mwibuke ibyo mwe nizatambura na marika aravuga kandi se amajambo yanjye yo kwandika ikaramu y'umuri ry'umuringa mu misozi y'icyuma mu musozi w'icyuma uko nikora wagize icyo kintu nyine kizoba mu bantu basa senga utuwa unyanyi ubwo kubuna nga change nuzo shobora kugura change kugurisha rero ube maso mwene tatari bigaruke okwishira mu gya kontro vyitegeretse ni ukugabishwa mbegitina gya udiskareti gara hana gwe mu kitabo cy'ubugingo ucumaga cy'inama change gya rigeze kuba muri cyo esego gyari muri cyo hanyuma gyara hana gwe murabona kubera mategi cyacu cyo Yesu yahamagaye Yuda n'abandi bose kandi yabaye ubasha bwo okugwanya imwe mu bibayirange kwirukana amadayimoni kandi Yesu yavuze ati nabonye na satana koroka va mu ijuru usibyo kandi baragarutse abo bigishwa bose hamwe na kandi bari banezerewe rero yavuze ati nimunezerwe ko abademoni babumvi ariko munezerwe ko izina ryanyu ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo murabona nibyo kandi Yuda yari kumwe nabo muneza murabona rero mwibuke ku rubanza itegeretse ku ntebe y'urubanza urubanza rwara shashe ibitabo birabumbugwa hanyuma habumbugwa ikindi gitabo aricyo gitabo cy'ubugingo kandi umuntu wese akigwa urubanza uko
now receive his mark in the right
ubu ngaho rero ku kibazo akanyagaheze murabona ku ntebe y'urubanza Yesu ishengero mugeni yazamuwe adugaja mubwiza kandi yari hari ya hejuru maze ararongogwa agaruka ku isi no kuba inaka igihumbi kumera iyo myaka igihumbi satani azore kugwa ve mwibero aboshwe n'umalayika ko hakoreshejwe umunyorosi w'umunyoro usanzwe ariko ni umunyoro wo ku wakaru hariwe abayoboke biwe bose bari kuzimu abatutse bose ku isi abacungwe na Yesu hamwe nabo ntiyashobora gukora ikintu na kimwe ariko ku iherezo rya ya myaka igihumbi tsuka rya kabiri hahiri umugorotsi afise umugande mwiza ukajya hambere uwo umupfu rwa kabiri rero udafise kinkomezi ubu murabe mwiza ukajya kabiri igihe bazaniyeho satani yaca are kugwa mu ibarero igiwe ku bw'igihe gito rero urubanza rwarashashe ubu murabe Yesu n'umugeni n'umwami n'umwami kazi bicaye ku ntebe y'u ubwami urubanza rw'intebe yera kandi ibitabo byarabumbuwe ibitabo by'abanyabyaha kandi ikindi gitabo cyarabumbuwe aricyo gitabo cy'ubugingo kandi umuntu wese yakiriye urubanza uko n'umugeni mbega nimuzi kujyana tuno tubazo dutoye imbere y'amategeko nimuzi ko abera bazocira urubanza isi murabona ni byiza mwashobora ndasabye gusigura uwe muguhishi w'ibyashyiriwe Yohana mirongo iri ku murongo wa kane uwo ariwo mbega n'igice umugeni muri kahise cyangwa muri kazoza bombi ni umugeni neza neza wa kera ni ubu neza neza ni umugeni kuko bari mu ngaji y'imyaka igihumbi n'ibyiza urashobora ndasabye rero niza neza nca kibazo nyene byashyiriwe Yohana mirongo ibiri ku murongo wa kane mbega umugabane ubwabaciwe imitwe kubw'ina ya Kristo abatasenze cyangwa igikoko cyangwa kwakira ikimenyetso mu yo ndabona icyo bariko barashika ubu iki nagihawe gusa mu ntoki muge havuga ko babayeho no kuganza hamwe na Kristo imyaka igihumbi rero ubiteye uruzazane kuko uguhamwa k'umugeni ariko ninde wundi yoshobora ku ganzanya na Kristo imyaka igihumbi mbega bo bahari bya bihumbi ijana na mirongo ine na bine oya ni umugeni ubu mwibuke mwavuze muti muge baciwe umutwe kubwi igishinga naye ubu muvuga muti kubwi abata asenze igikoko cyangwa gose muvuga muti igikoko kiracyaza igikoko cya ariho igihe cyose igikoko nico cyabariye hariya mu byobo by'intambwe cyabaririye hari inyuma mu kibuga cy'i Roma aho yari antikristo yari igikoko ari yanyene yashyize ishusho y'idini neza neza nka kujya hafi gose nkurukiriya n'ishengero rya Roma ryakuwe muri bibiliya buno nyene kandi rero ibyo bakoze bashinze icyo kintu maze bashyiraho ikigo hanyuma bashinga muri ibyo ishengero ry'isi yose kandi bose batashobora kucunamira bararimbugwa murabona cyariho kandi rero igice cy'umubiri cyari cyo gihobu umubiri warakutse gusanya igiti gishika ushike mu mutwe murabona kandi bose bomi abama batiri n'abahamwe n'abandi ariko Yesu yaraduhaye amahoro kuri runo ruhande rw'urutsi gusa uko yakoreye imiryango ya hariya murabona ntiyajabutse rero noshobora kumukorera iki noshobora kubandanya yo gufasha akandi data mu mirima noshobora gukora iki kugira ngo iki ikimbesha ku hanyuma ashyizeho umukono ukutinagiwe ego mwene data byanditse ngasinzi uko kivuga ngo mwene data buraname gitangura gusa no mukorera iki ubu birashoboka muhungu munaka wasera mwene data nkunda urahiriwe niwitaho so kuko so yarakwitayeho mu gihe utari ushoboye kwitwarika wenyine kandi icyagezwe cyambere gifite isezerano icyagezwe cyambere gifite isezerano ubaha so na nyoko kugira ngo iminsi yose ibashe kuba myinshi ku isi umwami imana yaguhaye urabona ego witeho so ukuntu kose woshobora urabe ko afise icyo bakiza cyane rwose rwose gishoboka wavuze yuko kaini yari urubyaro rw'inzoka kuko iheza yavutse ati na wese umwana ava ku mwami ngaha rero byaba byiza ndindiriye gushika inyuma ifungurwa zo mu ijoro kuri iki gihe ko ndarindira icyo gushika inyuma ifungurwa zo mu ijoro yo ese kiraza gufata hafi umwanya muto gusigura ibyo ni byiza mukundwa mwene data buranani wosigurira uno murongo Yesaya 2:22 mu minsi y'iherezo umugwa wubatswe ko ingoro y'uhoraho wubatswe ko ingoro y'uhoraho uzo gasara ku minga z'imisozi uzoshigwa hejuru y'iyindi mirambi kandi amahanga yose azosenganishwa ajya kuri wo ego narabikoze wiyinga uheze murabona inzu y'umwami izosagarara hejuru ku misozi kandi amahanga yose azoyinjiramo iryambaye n'imbutarose yanimba mutarose bande kuri ahantu h'umugeni n'umukwe bazoba bisigura neza uko kuntu yo mana we rere ku bunyene kuko mana yo mana we mwene data nituzogu nituza aguheza bino byose ngaha mwene data buranami ni mureke ndabe iki icyo ari cyo mwene data buranami birinzegwa cyane na benshi bakurikira ubutumwa bwawe yuko wewe uri mesiya w'iki gihe mbega ibyo ni byo oya mugenzi tubwiye neza mwene data buranami musa nk'abashaka kumenye ekana kandi turazi hamwe n'ubu babavuga butumwa ubwo imana yabahaye mwotegetswe kuba muri ahantu ukana kamubyanditswe inomero z'ibiri mwaratubwiye igituma mugiye arizona ubwa mbere mwaratubwiye igituma kandi ibyo byarabaye ariko ntimwatubwiye igituma byasubiyeho ubu bwa mbere sindi mesiya murabona mesiya ni yesu kirisito ariko turi ba mesiya umwe wese mesiya ari siguru wasizwe kandi muri we harimo kwezwa kose muri cyewe harimo gusa igice cya mwemu wiwe kandi uwo nyine niwe aba no muri mwebwe yarambaye ingabire yo kumenya utuntu duto duto kandi no ukubona ibintu ibyo bituma nguma ndi mwene so murabona sindi mesiya ndi mwene so murabona gusa umwengere w'ubusho kandi namba nababwiye ko ndi mesiya ngo noba ndi umubeshyi murabona kandi sinshaka kuba umubeshyi rero kubera iki nagiye arizona bwa mbere mwarabitahuye nagiye kubwiza izina ry'umwami kandi nari narungitswe yo kubwiyerekwa naragarutse ubwa kabiri kubw'intumbero no mu bihe ama no mu bihe amahoro ndazi igituma nagiye sinshobora kubivuga byose igihe satani ntabyo azi ntushobora kubikura mu mutima wanjye ngabivuze rero arashobora kubironka ariko nashobora kubironka mu gihe ibiri mu mutima wanjye ni navuga ni murindire ko ibyo bishyika mwibike gusa mfate ino bande nagiye arizona kubw'intumbero nyayo ndabigize ndabinginze munyakire murabona nimukore gusa icyo ndababwiye gukora murabona akore gusa icyo ndababwiye gukora murabona mwene data buranani dufise ibibazo kanaka nshaka kukubaza narumvise abantu bavuga ngo mwarahanuye abantu ngo bagurishe byaba byiza ko noreka kino kibazo nacyo reka turabe yemwe n'umwanya wo guhagarika turashobora kubiraba duhegeje gufungura ariko ngira nishyure kino uno ishoboye sinzi bagije kukima murabona biriya nzaniye bike yari ku muryango murabona numvise abantu bavuga ngo wanuye abantu bagurishe inzu zabo zose kandi ngo bagukurikire iyo aruzo natari atari ko ntibazoba bari mu izamuka byaba ari byo Nubeshi, murabona cyanke twagerageje kugurisha amatu yacu ucanke mwebwe nyene ibyo mwarabivuze oya mugenzi sinigeze ndabivuga namba hari wa ikintu kinaka nahanu yabantu ukutabikora nimwibuke nimwibuke ndoto za Jean Jackson igihe naje hari ya Jean yarose ko yabonye ibyo nibanga yibuka iyo ndoto ningene imana yabisiguye uwo musozi munini atwari kuri wo kandi hariko inyandiko bishaje kandi nari ko ngerageza kubisigura kandi sinashaka kubikora kandi nariko ndabisigurira nyene yo kubisigura byose byose byasiguye rero narongoye ukuboko ncandonka nagoroye ukuboko ncandonka muri izo ndoto ubwoko bw'inkoni kandi narakase gusa agasongeye ku musozi kandi narazi imbere kandi byari byera nka sherege nka marimari ariko ntibyari byanditse ko navuze ati nimugume mwese hano kandi murabe ibyo mugende ko ndija hariya kandi jinyo ivase bose baraduze na bene data bose kandi bose barabye ibyo wundi nibashobora akubitawe yavuze ati rero uzi niki nibyanditswe hano ariko bariko basoma ibiri imbere kubera iki bitanditswe hano nitwashobora kubitahura kandi jinyo yarahandi yarahindukiye aca araraba hanyuma yambonye nja iburengerazuba izuba irengana angana imusozi w'indi musozi nyaruka kugira ngo hanyuma barahindukiye baca baranda baca bambona nkamanganye umugwi wose wagiye hariya kandi bashaka gukora iki na kiriya nyuma yaho nababwiye kuguma aha kuguma ugume aho uguma hariya naho nyine kandi igenda akora ibyo rero kandi nagiyeyo kandi nyuma yaho gato y'umumarayika w'umwami yaranyeretse avuga ati genda hariya muri yazo narumvise uko uturika nchancha hariya mbega byabaye ibiki uwo muntu yagize izo ndoto neza na neza kuri byari bimeze kandi umwami yabitanguye uru yabitangiye uruhushya nimwibuke navuze ati ngiye hariya kubwa ikintu kinaka kandi ge nagenda hariya ryari ibanga ry'udushashara ndwitwaye twugawe imbere y'umusozi w'umwami nagarutse ubwo nyine no kugurura kudushashara ndwi murabona oya nimwotegetswe gukora ibyo namba mushaka kugenda ni ahanyu no ubwo gufata ingingo atangiye kasi mana we nacyo bintwaye aho muca aho wese ariko mu gukora ibyo mwiyumvire ko umugeni azova hariya muyihenda narumvise kandi ibyo nagize ngira ngo hari ikintu ngaha natawe neza turabe gato izamugwa byoba ari byo cyangwa twagurisha amazu yacu cyangwa muba mwarabivuze oya sinigeze ndabivuga sinigeze namye manura abantu kuguma aho bari kandi babandanya bajya imbere kandi gushika aho Yesu azogarukira namba nawe babwiye kesha ariko reka yibande ize ikoreshwe nk'icibutso uyu munsi ube n'ubukibutso reka ijambo ryanje rikoreshwe nk'icibutso sinigeze na rimwe sinigeze mbwira abaho umuntu n'umwe sinigeze mpimiriza ngerageza tana ko ngupfu umuntu ngo waze kuri iri shengero sinigeze ndababwira mupfe mu mashengero uyanye no kugurisha ibintu byanyu n'ibindi imana irabizi no yabitse kunama manura ko nama manura abantu kuguma aho yaba kristo kuguma aho muri gushitsa imana izo bahamagara abantu bose barabizi muguma aho ariko uko byerekeye ku ubwira umuntu kubwira abantu umuntu niyavuga ati rero ndashaka kuja hariya nshaka kuja akuba nimuce aho mushaka hose ni byiza aho muca hose nibinyerekeye ariko ubu ukwiyumvira ko murabona bakora iki bitangura ibice murabona kandi rero nja mu ngorane bafise umugwi hariya ubugiye ukubeshwaho mvuba nifashanyo kandi rero nikiki kigiye kuba twaje nga kubwiza umugwa ry'umugeni ibyo ni byo nyene ibinyamakuru birindiriye birarindiriye kubironka igihe bazobeshwaho nifashanyo kandi badashobora gusubira mu ngo zabo hanyuma bagiye gukora iki yemwe twakurikiye mwene data buraname ngaho yotegetswe kandi ndarengana kuri ibyo uko byoshobora kuba abo bantu bakundwa beza barazi ko ndabakunda kandi naho bari mu makosa kandi ba yemwe iba ndabakunda ibyo ari byo byose murabona ndabakunda ni abana banje ariko ntibashaka gusa kunyumviriza ibyo ngerageza kubabwira ndiko ndagerageza gukora kintu ukina kamwe izina ry'umwami kandi nibande kango ndagikore mu by'ukuri barandwanya mu gishingo cyo kuba mu ruhande rwanjye bakora sinababwiye ko namba hari ubutumwa bwiza kuvugwa aho banga nyene kuri iri shengero icyo ari cyo cyose nakoze neza ngamaze nkababwira ubwa mbere hanyene bipfuye muri rishengero iryo ni sezerano ryanje kandi narumvise ko hariho nyigisho ikwiragira ko igitabo wanditse haraze imyaka myinshi mu mutsima w'ubugingo bisigwa ko dutegerezwa twese kuba hamwe nawe cyane dusibiza mungwa yemwe icyo gitabo sicyo icyo gitabo cy'umutsima w'ubugingo ndabyibutse ubu byagaburira ishengero ku isi yose ahantu hose murabona inyungorane izabyo ni rero mwebwe abantu murakomeye ubwanyu ariko mutegerezwa kugira bikurikira igikorane cyose nariko ndasoma iza materiteri ngaho nagiye gihetse nagereranya twebwe ubwacu n'ibyo ariko ibi ni uguhindura ibintu neza icyo kimwe nuko byari biri kandi ni ikibazo cyari abahinga bakahise bavuze bati ni ikintu ugihambaye kuyumvira ko materiteri ishobora guhakana ishengero rya katolika kandi akabivamo amahoro cyari ikintu gitangaza ariko ati ikintu gitangaha azakuruta ibindi kuri matero cyane nticyari cyo ukuntu iyo ushobora kugerageza ubushyuhe ushobora kurengera ubushikuti bwakurikira igikorane kiwe kandi akaguma mu kuri kw'ijambo umuhamagaro wiwe murabona uwo yamugenzi ntushyira ibyaho umugabo uwo ari we wese cyangwa umugore ashyire icyo ari cyo cyose ku byo avuga ntiyizeye icyo mvuga niba bavuga kandi byerekeye imiryango yagurishije kandi yimukiye Sierra Vista arizo naho basiguye bivuye kuri imwe mu mabande yawe yitwa akanya gatoya gusa betere mu mutoyi zamugwa arizobera muri atuma warabahanuye kuca hariya atangereka ntabyo nakoze igihe bandika ikete kuri ibyo umuntu umwe ngaha muri konekititi cyane ikintu kinaka narishyuye iryo kete kandi naravuze ati muriko murakora ikosa yutandi mwigeze guhora mu buzima bwanyu nimuro ntimukore ikintu nk'icyo murabona ntimushobore yemwe muribuka neza mwebwe rero mwese murazi ko ntabwira abantu gukora ibyo sindababwira gukora ibyo ariko murabona bitegerezwa gukurikira igikorane ni kuki abantu banyita mesiya ni kuki abantu barihuta yemwe umuntu umwe hariya yaranyetse undi mu usiya ya afise ikintu gitoya kandi yagenda yihuta yashaka ko abantu bose babatizwa mu izina ryanjye byongera antikristo ariko sindi mu ruhande rw'ibyo bintu kandi mwese murabizi ariko murabona ibi bitegetswe ibyo byerekana gusa uko ubutumwa ari ubw'ukuri mbega ntibaje maze bakagerageza kubwira Yohana yamara ijya ntegutse kuza kwa mbere kwa kristo bati nuri mesiya yavuze ati sindiwe simbere no guhambura inkweto ziwe simbere no murabona ariko yavuze ati uje inyuma yanjye rero mwene data Abrahamu turiko turahusha ikintu kinaka aba bantu bavuga ko bizeye ijambo ryose uvuga ko uri ari ukuri ariko ntibizeye ntibagizeye ibikorwa byabo bwite byemeza ko batizeye ndagusabye umenyeshe inyishu yawe itomoye ko cyanyeya wayose ni byiza kuri ibi bintu kandi namba uri ukuri dushaka kwitegurira kujya gufatanya n'abandi hariya abandi ndagushimiye cyane kuri iyi nyishu zawe kuri ibi bibazo mu gihe nzoba ndabarindiriye kuri uwiyinga namba umwami yoba atibaganye yo mana we yemwe mwene data mushikanje ntibizera ko bidatahuritse murabona ko ntibakoze nimu ubu namba abantu yo atangiye kanamba mushaka kuza kuba muri Arizona kandi rero nzoba ndi muri Arizona nkumbure mu mezi atandatu ya mbere nzategerezwa kugaruka ngaha nzategerezwa nshyashya nshaka kuba hari abana bafise amagara meza gusumba nk'ikintu cyose nkashya nshaka kuba hariya akanya gatoya kandi ndafise intumbero mwibukube uko ibandi uko nikoraho agize ndafise intumbero mu gukora ibyo ndiko ndakora murabizi ko ndayifise ariko sishobora kubibabwira ni kuki ndiko ndababwira kutagurisha amazu yanyu muzosa ngaha mwakenye kandi muzomererwa nabi ntimubikore sinzoguma arizo natari akanya gatoya kuki zishobora kubikora ndetse ubu abantu bakaguma hariya kandi bakabandanya nifashanyo n'igiki kizoshika rero ni ibyo neza neza amadini n'abandi bose barindiriye aha narababwikiri inyuma yiwe irindi shure ry'abantu zishanye ikintu kinaka murabona ngibyo ni ibyo neza neza barindiriye inyuma ya byose abo banda bajejwe naho batakoze ibyo nababwiye gukora kandi bakoze neza neza muvuga muti bareke bakoze ibyo wababwiye kiye kudakora ivyo nibiri mu mutima wanje ndacashaka akubaronderanye abantu banje no shobora akubaha urushi ruteye igenzo garuka ariko nda ariko nda zinoza ako nzobarondera none nzokora gute hariya bavuze bati twaje gukurikira ijambo singa naronka nishengo ryo ukuba rungi kamwariya ubwoko bw'ishengero bazoca mwariya n'ubwoko bumwe n'ubwo umuntu ava mwandi hantu hombore n'iribi umure ribi kurushiriza murabona kandi ntibazoca mu ishengero uko biri kose kandi nashengero ofise ryo ukuba abwiriramwo ubutumwa rero nsabwa gukura abana banje muri Arizona aho ndabatwe ikintu kimwe nigisha iby'ubutumwa burenze 30 muri iri shengero umwaka wose kandi mu gihe cy'imyaka 5 hanze kuva ndi Arizona navuze ubutumwa kenshi muri iri shengero mu mwaka umwe kurusha uko nabuze mu myaka 5 igihe aricyo cyose atanyeka muri iri shengero aha ni imuhira iwanje iki ni icyaricyo cyose aho niyo twashinze ibirindiro rero ibyo mu bigumitse mu mutwe ibyo shika ibyo arizo byose rero namba mufise ubwenge muto ushakira ikintu cy'inaka ibyo shika ibyo arizo byose iki ni icyicaro cyajyanyene kandi ibyo mu bigumitse mu mutwe kandi mwisunge igipande umunsi umwe yuko mwayumvise mvugishwa nibyiza mutsibuke rero namba mushaka namba mutegerezwa kugenda mukaza kurusengero nimuce hanze hariya kuri rondera kuko nta nubwo ndi hariya nta n'ahantu mfise wo kujya nta n'ahantu mfise wo kuvugira ubutumwa naba nabazondeka nabazondeka ngo mvuge ubutumwa mu mashengero yabo nta n'iki ibanza mfise kandi nasezeranye nasezeraniye abagabo igihe banaja hariya bose bari bafise ubwoba yuko ngiye kuzaya nkubaka inyubako nini y'amashengero nayamaramwo abantu ariko iyo si iyo ntumbero yanjye y'ubuzima murabona nshikana abantu kuga akitsanyo abaho nkaba musamariya yamanutse akajya ku mugabo mu ndaro mundaro yabahita maze arabareka ngo babitwara ariko yohereye ubwo sindi ngango sambura amashengero ndi ngaha kugira ngo shikane abihana kuri kristo murabona kandi bituma abantu batanaura murabona iyo bariko basobanura uko babyumvise kandi atari kandi bavuga ibyo mvuga murabona nimwibuke nimwibuka iyerekwa ni bangahe ibuka inzozi za Junior Jackson n'izindi zose zayikurikiye neza neza byari biki mukumenga gushikaho nja hariya murabona kandi naronzi soba nuromaze ndagaruka rero mfise ikintu mu mutima wanje naburiwe n'umwami gukora ikintu ugitegerezwa gukorwa akijanye n'urushengero n'iri shengero yuko negezwa kuja hariya canke ahantu hana kagiye gito ni kubwa intumbero imwe intumbero yambaye intumbero ata kintu muyizi ko ariko mwibuke sindiko ndataye ikivi gusa nja hirya nino kuko nkora nk'uko ndi nkorera mu bugombe bw'imana ahongeza akumenya ingene ndamugenda ramwe murabona nicyo gituma namba mwitse ivyo mvuga rero nimukore ivyo mvuga ngo mukore murabona rero nimunyumvirize kandi munyizera nka mwene so namba mwizera yuko ndi umuhanuzi nimusobanure naba amajambo yanje namba hari ikintu icyo ari cyo cyose rero mumufashe namba hari ikintu icyo ari cyo cyose ndategerezwa kumenya yuko imana yomba ari imana irazi yuko yo nobabwiye neza neza kandi noni nimwongere ko cyane no mukore ko mubikore gusa kujya nyine ndabivuga murabona kuko ndababwira yuko ku mutima ibyo nzi ni byiza biba murabona mwe mubyitsere gusa mufate gusa ibyo ndabivuga ko kandi mubireke gusa bigende uko ni byiza rero ubunegezwa kugarukana abana ngaha kugira ngo bafungure ikintu bari hariya mu bugaragwa bishwe n'inzara umukozi w'imana w'umwe yate kuri cyo wa musavuga ati mwene gatavura nani bagize igikorane cya nyuma ikibi hariya utari ibyigere ubone yavuze ati umwe wese muri bo ubuye igitondo barasohoka kandi bavuze yuko bataja gukora izamugwa riregereje cyane ntibaje gukora emwe ibyo byerekana gusa yuko mutanatahura murabona ni byiza iyi bandi zoja hariya rero ejo umugenzi twamwotegereje kwigira kukanyegeri niko bibiliya ivuga murabizi tudakoze ntiturya rero nibyo neza neza ngibi mejeje gutora ikindi muri ibi mbega sinzi murabona ni gusa ikintu biratandukanye n'inyandiko itandukanye n'iyindi kujya ndabereke gusa niyumvira yuko hari nk'umunani cyane icumi muri ibi hariya murabona mbega ishengero uri usha ayandi gutungana rizoba Aritixon Arizona nshaka kuba mu bukombe bw'Imana ubutunganye mbega atwo kwimukira Tixon nabwo ari na gatoyi ya nyandiko yindi yindi ni jewe narate gusa hirya no hino ngandata akubereka gusa ingene bingana kuri icyo kibazo ye kimwe si jewe jewe sino sinashobora kubitora ndibata ngibi ngibi ndavise bimwe nzanditse ngandata akubamenyesha mwe ndatabura name ndagusabye inge turabe mu gihe tuzi yuko uri muhanuzi kandi tu kandi igihe tubayemo mbega kandi kandi umanuzi w'igihe tubayemo uko niko biri mbega hazobagiye aho abantu b'Imana ba azotegetwa kuca Arizona ahamwe namwe nambaruko woshobora kutubwira igihe nicashika atanye kanzo bikora nzobabwira nzobabwira rero araba aho inyandiko zibiri zitandukanye abantu babiri batandukanye murabona hari inyandiko imwe kugira ngo iyindi murabona nibyo bitegerezwa gushika ibiri mu byumviro byishengero murabona rero rero reka ibintu bishimangiye turabe namba noshobora kubona reka turamene tatabura namba hari iwe iyindi imwe yose bitandukanye imwe data buranane bamwe batawuye yuko wavuze mu bucumwa bwawe ahantu umugeni n'umukwe bategezwa kuba oya iki kiratandukanye uwo bahari ibiro metero ibihumbi bibiri n'amajana ane avuye ku rusengero ikwadrate ibiro metero n'igihumbi n'ijana aho uja hose muyandi majambo rusengero ruri neza hagati rutoba rufise ibiro metero igihumbi n'ijana ku mpande zose ni ukuvuga ibiro metero ibihumbi bibiri n'amajana ane yo ku mpande zose mbega ni ukuri mbega aya ya hano mbega nitegetswe nkwi kwimukiraho yo oya mugenzi ntukore ibyo baba ubu urabona ukuntu byoroshye ku buntu ku bantu nibangaye bari ngaha igihe navuga burya butumwa navuze ko igihe napima Yerusalemu nshya byo ba kwadrate n'impande ibipime birometero ibihumbi bibiri n'amajana ane navuze ko byoshye ugereranije kuva Mene gushika Florida ibirometero amajana icyenda na mirongo itandatu mu burengero bwa Mrs. Pipi Joshika Mzecha Avikora kwadrato ni bilo metri miumbi Bibili na majana Ane kumande na Avuze ko uwe mugwa Kupganju zoba ulimeza neta kubutaka Anu manu zuba Abrahamu Yaro nde uwe mugwa ige Hasa zoba hachiri o chiyaka Bibili ya vudze Kwa ta chiyaka kitoba kigiai Nibi che Ebi tatu kuri Ebi neti simiri Muma zirero Nia zoba Hachiri o chiyaka lero Kupki Kupki zenu zoba Ari uwe mugwa muni ni ya cyane wo kuba abantu nawe nibaza ko utobari umuri kiga kibanza gitoyaho batonganira akandi aho Imana yavukiye ariya muri Betlehem nibaza ko woba neza muri Palestina yaho uziri uziburuka uvuye nisi neza ariya kandi ube ujya musozi ariko mugenzi nkunda nacyo bipfana n'irishengero murabona Aburahamu Isaka Yakobo Pawulo abera bose bapfiriye mwisi baratwiwe baratwawe n'amazi bariwe n'intambwe n'ibindi byose kandi batosohokera mu maganga mu mukanda wose umwobo n'impande zose zisizi nize ko nzoba ndi hariya sinzi uwo nzoba ndi ariko aho ariho hose namba ndi muri ujya mugwi nana kimwe gishobora kumbuza kuba hariya murabona kandi sinegerezwa kuba hantu hanaka hantu honyine negerezwa kuba ni ni muri Kristo kuko abari muri Kristo Imana izobazana hamwe nawe sindajwe ishinga nawe ariyo nazozana mu mpande mu mpande muri Yesu muraba abahanuzi inyuma hariya baramenye mu mvugo isanzwe rero ko ukuzuka kwa mbere imishutso ukobera muri Palestina Aburahamu yagunze ahantu kandi yasi kandi yahanze Esara kandi yabyaye Isaka Isaka yahambye iruhande ya se na nyina Isaka Isaka yabyaye Yakobo Yakobo yapfiriye muri Isirayeli muri Egiputa yagarukanye muri Palestina hanyuma rero Yosefu nawe yapfiriye hariya kandi bagarukanye amagufa ya Yosefu kuko yavuze ati mukore yari yarahije Yosefu Yakobo ko atomuhamba hari ariko yomugakana mu gihugu cy'isezerano Yosefu yavuze ati umunsi umwe wa Imana yanyitse bagendera mu ndeka amagufa yanje agenda matahambe hamwe na data kandi barabikoze kuko nk'abantuzi batawuye ko imishutso y'ukuzuka yobera muri Palestina rero Bibiliya yavuze kandi namba munyita umuhanuzi simvutse ko ndiwe ariko namba munyita gutyo mwibuke mvugana namwe mu itsinda ry'umuhanuzi mwese murabona mwizina ry'umuhanuzi ukutuka nitsamu kwa bito barusangi ekwisi yosaho uri wosige iyo saha itozira uto utotamugwa kunu usanganya nakini naki na kimwe ikitwagarikaho uto buri hose kandi nitsige gusako nzoba ndi hari ya umwe muri bo ndizi igiye kandi ndize imana ko nzoba umwe muri bo kandi umwe muri mwebwe azoba ametse gucyo ubu turafise umwanya w'ikindi hanyuma hagiye kuba neza murabona neza hafi y'isaha indwi mukunzi mwene data Branham umugore wanjye twarapfanye ariko aransaba gutandukana mu mategeko si umukristo kandi nizeye ubutumwa kandi ndashaka ko akizwa mbega ibyo si byiza ibyo ni mwemu ya nyayo y'umukristo murabona kandi ndizeye ntegerezwa gukora iki dufise natwe abana b'abahungu babiri yashyitse ku izina ryabo mwene data raba reka ndakubwira agiye kugusaba ugutandukana mu mategeko uwo ni satani murabona niwe wategerezwa gukora ibyo ariko namba uri w'umukristo namba utakoze na kimwe mu isi cyo kubangamira uwo mugore rero ni satani akora ibyo ariko aragerageza kugusambura gusa rero namba ari umwe mu batoranyijwe n'imana azoza kuri iyo namba uta atarimwo nabere guhagarika umutima kubwiwe rero namba biri kuri biri uko ni wahagarika umutima bizo ukono namagara yawe kandi ibyo ni satani ashaka gukora ariko arakora ndabizi kuri wewe rero uragitse byose imana kandi ubandanye neza ukorera imana uneze erewe uko bishoboka imana izo kwitwareka ibisigaye bo data yamaye bose batoza kuri jewe uje kumavu nzosenga hamwe nawe cyangwa icyo ari cyo cyose nzosengera icyo kibazo mvuga gusa uti mwami imana ndamukunda ni nyina w'abana banjye namba ari ibyo kandi uvuga uti ndakuragije ibintu byose mwami ndashaka ko bakizwa urazi ko ndabishaka ariko sishobora kujya kure harutaha agiye gutandukana nanjye ibyo ari byo byose nta kintu nakoze namba nagikoze ikimishuriye nzogitunganya nzokora icyo ari cyo cyose rero ubiragize umwami kandi ubireke rero ubireke gusa bandanya kubaho ucyo kimwe nkaho atana kimwe kigeze kiba kandi imana izo kwitwara ikibisigaye ubu mwene data Branham ibi ni biki byabo abantu yo kandi bimukira Arizona bisigura ngubu ubundi bwoko bw'inyandiko murabona yemwe twamaze kubisigura murabona ibyo aribyo mwene data Branham mbega umugeni azoca muguhamwa nk'uko ishengero rya mbere ry'intumwa ryaguciyemo
trying to make you think that you cannot
oh yeah nabisi guyemeza mu gihugu cy'isezerano turi kumupaka murata urugendo rw'isirayeli mbega biremego ugukoresha uburyo ubwo aribwo bwose bwo kuringaniza imbyaro byo baziza dukeneye icyo gushika kuri uyu muhinga murabona kuko nishaka kuvuga ikintu kinaka kuri ibyo mwene data Branham gusa ndari ndi minota yindi tatu gusa namba ndabishobora reka mfate ikintu kinaka kigufi yangaha nkumbure sishobora kwihereza wese Yesu mbega mfite imwemu mbi reka marege gisigaye kuri ibyo hariya ntushobora kwihebera kure Yesu niba murabona sinzi namba ari umugabo cyangwa umugore sishobora kubimenya Imana irabizi ntushobora kwihebera Yesu kuki niyihe ngorane namba uri umugore mutegeka kwihebera umugabo wawe kugira ngo ube umugore we guheba ibyo ari byo byose umupfasoni mutegemwi mwabirana n'inge w'ingeso nziza wagwanya ubuzima bwawe bwose kugira ngo ugumane ingeso nziza ariko umunsi umwe wabonye umugabo wakunze wabo wabaye uwiwe rwose ibintu wagwanije ubuzima bwawe bwose kandi wagerageje kuba ubuzima bwegejwe kandi butomoye kandi bw'ingeso nziza ubu wahebeye ikintu ucyose umugabo umwe sibyo wishyize neza mu biganza abyiwe uri wiwe ibyo wakimbukiye byose mu mupfasoni no kwigenza neza n'ikintu cyose nk'icyo ubu wabihindukirije k'umugabo kuko warihebeye uwo mugabo ntushobora gukora icyo kimwe kuri Yesu Kristo wihebe gusa uko nyine uko ndi kose ubwenge bwanjye bwose ibyumviro byanjye byose atanyika asi niyumvira yuko watewe n'imwemu mbi niyumvira yuko imwemu mbi igusiga bene ibyo byumvire
kugerageza gutuma wimvira yuko udashobora kwiyegurira imana igihe reka mwete ikintu kimwe kuki woshaka kwiye kwiyegurira kuko hari ikintu kinaka hari yakigu hamagarira kwiyegura ikimenyetso cyiza cyuko utegerejwe kwiyegurira wewe ubwawe rero ibyo ukora ko gusa mwene data cyanye mushikanje ashobora kuba ari umuntu akiri muto ya cyangwa akuze ibyo ari byo byose wavuze gusa ntibashobora gushikaho bayiyegurira rwose witange gusa mwami ibyumviro byanjye ibyo ndi byose icyo ashaka kubiguha ubuzima bwanjye ndabutanze nk'ubuzima bw'igikorwa mfata mwami kandi unkoreshe gusa ukundi kandi ni ikintu cyoroshye rwose nari nifuje ko ishengero ryoshobe by'ukuri nitsa yuko namba urusengero ubu ni naronka inyungu muri ibi bibazo murabikunda ni byiza bizobafasha gatoyi rero murabe kuri ibi namba ishengero ryo baza gusa ibintu murabona ryo baza ibintu yaba abakozi bicanye biri y'ibintu byose nzagerageza gukora uko nshoboye namba nabahanuye nabi n'ibyari mutima wanjye kubikora namba navutse kino na kimwe kitari ukuri ari ukugira ngo nshigikire gusa bimwe mu byiyumviro byanjye bwite n'ibindi atari nzi yuko ari bibi gukora ibyo cyangwa kubabwira ibyo noba intyajya mbi n'ibyo ariko bivuye ku mutima namba ni iyenze imana irazi murabona yuko nabikoze ni ibindi ngo byose kugira ngo nyishyure ibibazo byanyu kandi kuri mwebwe abakozi b'imana hariya mu gihugu iyi mbandi soja sinavuze ibi bintu kugira ngo ndababaze nabivuze yuko uko mbakunda murabona kandi icyo by'ukuri n'umutima wanjye wose ni rero singerageza gukora kugira ngo nerekane yuko jewe nzi ikintu umutazi si byo mwene data ndikomora ibi gusa kuko ndabakunda kandi jewe murankunda ndabyitse nzegenda gute mumbonye manutse uruzi mu bwato bushake hariya kuri uru ruzi yegereye aho turi ubu ngaha ku rusengero ruzi iyo kandi urazi uruzi rukaba rwuzuye kandi rwarenze inkombe kandi amasumo akaba ari hejuru yanjye nyine kandi muzi yuko ubwato butarenga aya masumo nibwo ubikora gusa nanjye ndigaha nicyo yariya nshyize umutwe inyuma ndiko ndaririmba niruhukiye nkamanuka neza ndaremba hejuru nitegereje kuri ubwo ruzi kandi muzi yuko hajya nyine ngiye kuvunagurika namba munkunda mwosemereye cyane mugasimba mu bwato mukiruka hariya mukankubitisha umutwe ikintu ukinaka mukanzana mwene data buranami wataye umutwe amasumo aha hariya hanyene nanjye ndavuga ati yoo numa ndeka kandi yamara umwunda uko biri kose wokora ikintu cyose ku isi wofashe bibaye ngombwa yuko ubaye ngombwa yuko usambura ubwato wonkuye hariya kuko umwunda urazi ibigiye gushika kandi mwene data ndazi yuko ari byo bigiye gushikira rijya dini nizo hagarara imbere y'imipfunda murabona muri ko muragana neza ku nama mpuzamashengero yo ku isi kandi rero mutegerezwa kwicamwo cyangwa mugasohoka kuko turi ubu rero ni uko neza na neza mutegerezwa guhitamo kandi zishaka kuba nari nifuje gusambura ubwato nibyo nari nifuje gukora icyo ntoshobora cyose atari kugira ngo ndakubabaze mwene data ariko kugira ngo kangure ntiwihende ntimubikore kandi uyumbatizo w'umazi mu izina rya Yesu Kristo nta muntu n'umwe ku isi yoshobora kuwushyira akiteka yisunze ibyanditswe nta muntu ashobora kuwushyira akiteka nta cyanditswe kiriho mwabana umwe mwebwe bene data mwibuke gusa musese bibiliya mutoranu hamwe yaho umuntu umwe yigeze batizwa mu izina mu isezerano rishasha ntibabatijwe mu rya kera ariko mu isezerano rishasha aho umuntu n'umwe yigeze abatizwa ukundi kuntu atari mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo hanyuma muze mubinyereke cyangwa mugende mu rundi igitabo cy'akahise aho bigeze babatiza mu myaka amajyane nyuma y'urupfu rw'ino mwazanye imishenge yo katolika niryo ryatanga amabatizo ikatikisimu yabivuga yuko ikintu kimwe nk'icyo ikoresha izina rya data umwana na mwemuye mu kiganiro kimwe hamwe n'umupatiri aho nyine ku ishenge ry'umushaha mweranda yambwiye ikintu kimwe nk'icyo yavuze yuko ishenge katolika ryahora ribatiza nk'uko igihe namubwira yuko nabatije uyu mukobwa Fraziere igihe we musenyeri yashaka kubimenya yavuze ati washobora akurahi kurahirira ibyo uvuga navuze ati sindahira namba yavuze ati musenyeri ashaka yuko ubikora navuze niyo musenyeri azotegerezwa agufata icyambo cyanjye cyanjye nagitere icyo ashaka murabona navuze ni bibiri yivuga akutarahira na gatoyi kandi yavuze ati hemwe yavuze ati navuze nti namwati cyumati cyo Kristo mu mazi namwinitse yaho ibarabara spring itangurikwa mu itsina rya Yesu Kristo kandi gumereti wiyabyanditse yavuga ati uko niko ishenye rya katolika ryahora aribatitsa navuze ni gari yavuze ati mu misi iyi numwe yavuze ati mubita abakatolika yavuze ati byukuri baribo navuze ni rero ndi umukatolika mwitsa kurusha uwo uri ndakurikira inyigisho yabo uko niko murabona murabona bituko ariko osiko bishenye katika cyashinzwe imikaya Roma kuri Konstantini ge ishengero na leta bisigaye bagiye hamwe hanyuma leta iha ishengero itongo n'ibintu nk'ibyo biyumviriye by'ukuri yuko bari mu ngagi y'imyaka igihumbi biyumviriye uko bashyitse mu ngagi y'imyaka igihumbi iyo yari ingagi y'imyaka igihumbi ya satani uko ni ukuri rwose ntimwizere ibyo ubintu ego mugenzi ubu ariko rero ige bahinyuye cyangwa bari mu gishingo cyo kugira ikigirwamana bururukije Venisis baduza Mariya bururukije Egiputine baduza Paulo ucanye Petero aho nyene Vatikano hajya nyene i Roma ubu mu gisagara cya Vatikano nyene igishushanyo cya Petero ucimete zishika indwi bavuka ko basomye amano atatu muri ayo cyanye bayahejeje igice gishushanyo murabona kandi kintu ucyo sari ya efo twagiye mu ishengero biri nacyo igitondo ucimye ariya namanutse hepfo mu nzu yo mu ukuti Mariya aho bahamba hari ebe imana n'abantu nkabo no kureka amagufa yabo abore muri uyu mukungugu igufa rimwe ribore riva kurindi hejuru hanyuma baratora ayo magufa bakakoramwo ibyombo bitanga umuco by'amagufa by'amaboko isohoka nk'uko n'udu ukankara kandi abo bantu binjira ngaho bogeje tujya dukankara twera bagerageza kurona imyeza gripe kudukankara twabo abantu bavuye n'uburyo bwo gusenya imizimu murabona rero aho niho itangurira hanyine muri Roma kandi ni ngaho hariya kijya kirika akicaro cy'igikoko kandi hariya niho havuye wa mugore maraya wa kera n'abakobwa we n'abamaraya n'abamaraya neza neza nk'uko we ari kuko we yahaye isi yose igikombe cy'uburake ebwiwe ebw'igikombe cy'i nahezi waricyo cyari cyamva nganijwe imbere n'indugwe y'isi nawe yari afise inayi yiwe we yavuze ati nicaye ni nk'inkumi nanjye nicaye nk'umupfakazi nibyo shatse kuvuga kandi nta kintu umwemeye kandi nanzi yuko yafutanye umutindi mu by'umworo kandi nabyazi nibyo kandi ibyo bijyanye n'ishengero katolika kongera uko idini ry'abaporoti ariko muri ubwo mwanda wose hariya harimo abantu beza bakunda umwami imana n'umutima wabo wose ubugingo n'ubwenge kandi biyumvira ko bari mukuri biyumvira ko bariko barakora icyiza imana izoba umucamanza mukuru ukuri cyewe nimba imana izonshira urubanza ishengero ikoresheje isi ishengero katolika rivuga uko rero narabajije uyu mugabo yuko arambaza ibibazo yavuze ati imana izonshira urubanza isi ikoresheje ishengero yavuze ni iriye yavuze ati ishengero katolika navuze ni ishengero katolika iriye aratandukanye ishengero iriye orthodoxi igikigiriki cyangwa ikiroma cyangwa ni iriye agiye gukoresha guca imanza nimba agiye guca imanza akoresheje ishengero ry'abaporoti ni iriye metodisti batisti cyangwa rutiye penekoti agiye kuyishyira urubanza akoresheje iriye bibiliya yaravuze ijambo rero kuri icyo ijambo ry'imana nibyo azokoresha mu gucira isi imanza kandi ndizera imanza ziwe ziri mu isi ubu kandi ndizera mureke turondere n'imitima yacu yose uguhunga uburake bw'ugucirwa kwiteka k'uburake bw'imana buzo osukwa kuri iyi si itizera kandi nanzira yihari nimwe ryo kubu uhunga ntihazo kwigira namba haza agakiza ku isi ubugira kandi bararenganye umurongo ubuntu n'ubu n'urubanza harimwo ushyira Abraham Lincoln muri ubu buri mugwa mukuru muri Amerika kandi ntibazosubiza uwo mugwi wa barikena Baelvisi kumana Ige mngabo na mkinyama kuru Ndaki fise ndaki Ibata nile unomukoroba nimba mshaka Akukivu narino chorao ishengiro Prosperiano beshi muri mgebge Mgoba mngabi wenye shengiro Prosperiano Urikira imisa Achange kukura kukukurikore cheche Sakramenu nukuta Mba indiri imbo Zaro kemberore Umungungere Ahakati haita koma mashingu konabo Obari kubatera Zika nambuko Uchuku Wamga Nukukoma Akaruru ningiri imbo zaroke Zaroke mbro mnishengiro Gipaseo na kandi Igi hey. Uyu mugo wabayirimbye bakera ba Bethel bate isoni basibatayison basemerera niko tuzita babaye abashiritsi nk'umuntu kandi bashaka kuba bahirimba ubwo bwoko bw'indirimbo zitayison barasamesezerano ibihumbi ijana azaba dorare Saint Louis baraheza amahinga nivyo wagarika ivyo ni mutse hano umugwi mutoyi wabongereza babagarije n'imishatsi imanuka mu maso okandi rero ba Rafisi Dini ikayo bariko barata nguza mwabibonye mu kinyamakuru roke murabona yo mbega ukuntu isi yanduye nabyizi gihe bigihari ku bw'ibyo bararenze umurongo utukura uri hagati y'ubwenge no gutahura dushire ku ruhande ibyo agaki abantu bashobora no guca urubanza n'abagabo tugifise ubona nk'abakera ari he Patrick Henry ari Abraham Lincoln abagabo bashobora gushigikira ibyo bize bihambaye cyangwa uyu mugabo yoshobora guhagarara agacatuma abagore hano biyambura kandi bagasohoka imbere yabo bagabo hanyuma bakasobanura bakabasohora hariya nk'umugwi w'ibyigenze hanyuma bagashyira uyu muhungu mugi hano cika agaca atuka umwese muri bo ubwenge bwanyu buri hehe ugutahura n'iki niyaca hajya mureke yagende nk'imbwa ego mugenzi namba atakigenda kwigenza neza akwiye gusumba ibyo amategeko iyo mpagarika ari hehe ndi hano iwisivi kentu kiala iti nguzibiri mugie uyu mugore yagerageza gukora kwerekana zina giwe mukinyamakuru yambaye uduchinini tubonerana yasohotse muri hotel brown hari umupolisi yagerageje kumuhagarika kandi ntiyashatse guhagarara acaramutwenga kandi yari yashyize inkoko kuri we kugira ngo amuhagarike kandi yamusugumiye mu modoka acamutwara ku kirindiro cy'abapolisi kubwa kwambara guteison n'ibindi nk'ibyo kandi yaragiye acahura murazi ibyo bakoze ku byereke cyo ki ibibazo birukanye uwo mupolisi imana ifashe iri handa ryabo cyabonze nimushobora kubivamwo nimushobora kubivamwo mudakoze ikibi birashoboka ko tutazobavamwo ariko turashobora guhagarara kandi ni aho tubironderera atwunamica imitwe yacu umwami Yesu umwungere umukuru naza dusohore muri ibi mwami turamurindiriye turarindiriye iyi saha mugihe tubona isi yuzuye ibo rero waravuze ko ari uko bizoba abahanuzi bawe bahambaye baravuze ko ibyo bihe bizoba biri hano turize abahanuzi mwami turabyize kandi rero turatinya yo mana duha abahanuzi kugira ngo badusigurire ijambo kugira ngo tumenye namba dufise ukuri cyangwa twiyenda turabona abahanuzi b'inyuma bahaguruka abari mu bugaragwa Salt Lake City ahantu hose mu gihugu mu bugaragwa butandukanye no mu byumba bitandukanye bishijwe naba data baberanda batandukanye n'abandi bose turabonye bane bene data babirabure abo bashiki bacu hariyo baseka kubyinjiramwo aka kanya kose baronse n'ibyo bategerezwa kubironga ni bene data n'abashiki bacu rero igihe babironga bahinduke babi kurushiritsa ibyo byerekana ko byahumetswe n'ubu ukomisa yo mbana aba bagabo bateye ikigo bateye ikigongo bashobora kubona ivyo yuko ibikorwa gusa rero ibyo bitegezwa gukorwa mwami nimuze nibyo dushaka mwejeje kuza datarindira ingo mwami dufate munsi y'ibiganza byawe duharire ibyaha byacu na butungane bugihe ari muri ino si ikintu kimwe gikwe gikindi mugihe ari ikintu cyariwe n'udukoko gushika n'ibitahuritse wavutse ku mubiri wose wabaye ibikomere bitara bitarakira nibyo imeza yose yuzuye ibidaho bavuze uti ninde no kwi igishi nyigisho ninde no obimenyesha muri ico giye imeza yose y'umwami yuzuye ibidawe turabibona umwami turabona amasahano nimu udufashe mu twa mukoze mana mukunzi ibiba ibi ibi bato byishi byerekeye abantu bajya zona ngaha yo mana mukunzi reka abantu ubigicira batokumviriza iyi bande hari yabata bata utse ko nari utwatsi igitutu mu kubabwira aho kuba n'icyo gukora ese kandi wo bitahura neza namba bakunda icyo gihugu nkanje reka abatobe hariya data kandi gihe bigisha yuko izamugwa rizozanana hariya hariyo nyene cyanye botegerejwe kubana nanje ne je umunyabyaho w'umwanda atabereye warwebwa yakigijwe n'ubuntu bw'imana botegerezwa kuba iruhande yanje nami nshaka kuba iruhande nshaka kuba iruhande ande ya Paulo ndati ko uyagiye kandi yuko Petero Yakobo na Yohana bambe muri pasinaria hanukana kandazi yuko nzojana nabo namba warashize sina cyanje mu gitabo imbere yukure mwakwisi nzoba hariya ndasenga mana ngo umwe wese muri bo atobe hariya afasha mwami nzo obakoraniritse hamwe bose hariya aho bashobora bashaka kumvira ico mutumwa hamwe na ababigisha bahambaye nkamwe ne data Neville namwe ne data kapitis hamwe na hamwe nabandi bene data jimiyo namwe ne data rude kandi yo jitki kandi nabo bose mwene data coins hamwe na mwene data bure namwe ne data palme namwe ne data mana ndasenga ngo ubahe ibi bareke bate hano aho bashobora akunyumviriza kandi namba bashaka akumwumviriza atari ukwiruka hariya mu bugara kwa bariko ba agerageza gukora icyo iki cyanditswe kitababwiye gukora yo ari mu bugaragwa nimunyitse yo ari mu cyumba cy'ibanga nimutsitsere mwami ndiko ndagerageza kubaburira uko nshoboye ariko bigaragara yuko igihe kiri hafi cyane ubu ibitutu by'umugoroba byaramaze kugwa ndasenze kubwo imbabazi mwami ngirini imbabazi ifasha binere uruhagarara data ndasenga kugira ngo fashe sishaka kumatanisha ubuzima bwanjye ibikorwa byanjye byose hano bizogaragara abashikutsi bazogerageza kuro ngora umugwi muntu akacange bawutema ubugana kwa ahantu anaka nureke izina ryanje ngo urikamangane nuko mwami naragwaniye cyane ibi ndabishyize ku mutiba uko nshoboye mana ntubireke ngo bibi mfasha mu nzira kanaka sinzi icyo nokora ni wowe nizige ariko emwe umfasha nzokora icyo ari cyo cyose nzombwira gukora ndi umusatsi wawe aba nibo abana bawe mwami gice ibice 99 kwica mwami barashikamye cyane baritseye barazi barata ura barazi yuko atari jewe ariko ndazi yuko ibi bintu bitegerezwa gukurikira buri mutsiro kandi ibisi umwitegenze kuri ibyo rero ndasenze ngo udufashe igihe tuza gupfa kufata ifunguro zo kumutanga uyu munsi mwami heza ngira gufatanya kwacu dukoranirize hamwe kuri uyu muhinga mukare benshi muri bo bategerezwa gutaha muhira ubu mwami bategerezwa gutaha muhira muhira iwabo kandi ndasenga ngo ubafashe ese boshobora mwami gufata iyi bande maze bakumviriza kubw'ibibazo byabo bisigaye mwumbure ibyabo n'ibyishyuwe ndasenga ngo ufashe ubafashe mwami ufasha iri joro kwishyura n'ingoga ibi bibazo hanyuma ufate uburyo kimwe muri ibyo uko ushoboye gushyika tubonanye bugira kandi uyu muhingamo niuduhetsagire mu izina rya Yesu Kristo amen.
Ndamukunda kuko yankunzuka mbere kandi yakuza akiza kugiti karvario
nanditse hariya nabyanditse niko bizokwa imbere yanjye Yesu imbere yanjye mugihe ndiko ndishyura ibibazo muri nzira ariko nabivuze bivuye ku mutima wanjye ikintu cyose kivuye ku mutima wanjye mu kuba afasha bamwe muri bo bashobora kuza kugira abarundu usa aho twabo mana mukunzi nga hariho udutambara udusabo uturambaraye hano bishiriwe abagwayi n'aba ababareka busiguza hambaye wiri jambo mwe mugera yabyanditse ashobore kuza hafi yi kubwiki igice cy'igikorane maze ahetagire utuduhunze umwami noba ndi uhinda shobore kurambika umubiri wanje wahinduye kuri utu dutambara turi hagati y'ufu n'ubugingo kuri benshi yo mana ndiko ndahinda agashyitsi ariko igihe niyumvira ibyo nimubana mwumva ijwi ryanje riva mu maraso y'umwami Yesu hariya rero ndizera yuko uza kunyishaho mu kuba mwishyuye kuko yanyitanga imbere kwicara mu kuboko kw'iburyo kubwo ubukuru hejuru hariya kandi amaraso yiwe ari hariya n'imungano hanyuma mfukishijwe n'aya maraso
and his blood lays there as an atonement and I'm covered under that
njite amnami yuko aza akubakiza akuko ari ico bakenye nibari kugira uturambara yano ndasenga kugira ngo ukize umuntu wese nkuko ndabasenge ubwanjege bavuze yuko bakuye muri wa Paulo yari munyavyaha na wa mwami yakijijwe n'ubuntu bwa abantu baramwizera naho yaba karira acanye ikintu cyose ariko bari bazi yuko ari umwongere bari bazi we yaraba arungikiye kuko aragaragajwe n'ubwanyu n'igikorwa akiwe mana aba abantu barizere cyo kintu nyene uyu umunsi ndasenga ngo ubafashe buhanyuma ukize umuntu wese mwiza Yesu Kristo amen murashonje nibyiza ndashonje kubw'ibibazo byinshi umuntu natungwa n'umutima gusa ariko atungwa n'ijambo ry'imana ryose rivuye mu kanwa kawe k'imana ariko rero ndashobora ngumure bimwe muri ibi bibazo ntushobora kuba nazishyuye neza ngerageje uko nshoboye iri joro ndaza kugerageza gutangura isaha imwe y'ijoro rero ishengero ryiza akugurura isaha icumi na zibiri n'inusu kandi mwebwe mwese mushobora gusigara mwebwe mutabishobora turabitahura ni byiza ariko ndaza kugerageza gufata kimwe muri ibi byose uko nshobora iri joro imana ibahezagire gushyira aka atubonanye rero reka duhagare maze turirimbe indirimbo nziza kera indirimbo yo gusezera cyane izina rya Yesu ni byiza cyane izina rya Yesu mwana w'umubabaro w'agahinda batoje amashikano y'igitondo izina Yesu nge nari byiza ibyitsigiro by'isi n'umunezero w'ijuru
Nshaka
kuvuga iri tangazo biri pole yavuze gusa ko batoje amashyikanwa y'urukundo iki gitondo murabona kandi bavuze yuko yari amashyikanwa meza y'urukundo namusabye ko agenda hariya inyuma y'inyubako maze ahagarare hariya inyuma ku bantu ngaho batigeze bitegura abadafise amafaranga y'ifungurwa zo mu ijoro biri pole abata kuba amafaranga yo gufungura iri joro hamwe no ku ihoteli cyangwa inzu y'uburaro icyo ari cyo cyose muyafate hanyuma muyarebe ubunamba mushobora kuguma biri pole arabasanga hariya inyuma maze utore amazina yanyu na aho muhagaze hanyuma abari hire ifungurwa zo mu ijoro y'uburayo bivuye muri ya mashyikanwa y'urukundo mwantoreje iki gitondo gushika tubonanye